mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo akuma baba yinuma yera nka Shelegi bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 28 ku mugoroba ukwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi kimwe 1965 i Shreveport, Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twunamika imitwe yacu, Mana mukunzi, turagukengurukira ijoro kubw'isezerano ryo kuza k'Umwami Yesu. Aho tuzokoranira mu gikorane gihambaye kitazohera cy'umunezero n'indirimbo, aho tuzoguhimbaza hose mu ibihe bitagira iherezo bizoza. Dusabye imihezagiro yawe kuri iki gikoranira ijoro. Dusabye imihezagiro yawe kuri iri shengero. Akuba akozi baryo n'abungere barya bakorana nabo, abafasha bungere n'abandi bose. Turagusabye uhezagira abamwami, abagenzi bi ibirometero byinshi kugira ngo babe muri iki gikorane rambika ibiganza byawe cy'imbabazi kuri bo mu bihe basubira muhiri wabo bikore mwami tuze duhure kenshi cyane gusumba hamwe nga hantu hitwa inzu y'Imana yo gusenga hezagira barya bariko barumviriza iri joro mwami biciye mu buryo bw'itelefoni kandi buri muntu adukikije yakire Yesu Kristo nk'umucunguzi wabo iri joro kiza abarwaye bose n'abagowe bose datu mukozi wawe nyinjiye mu gikorwa mu izina rya Yesu. Amen. Uhora hahezagira umwe wese muri mwebwe ndanezerewe ko ngahira ijoro. Ninjiye gusa igihe mwene data Ereni yari ko aririmba igitero cya nyuma cy'indirimbo yewe ku mababa y'inuma. Atankeke ni cese cyiza cyiza atankeka ndazi cyane mu mwanya nyawo ku bw'ibyo ubu turashimye cyane. Kandi kuri mwebwe mwese muri ko muranyumviriza iro joro mu gihugu cyose noshimiye ko mwobaye ngaha gusa ngo mubone uku kuririmba igishika kiri ku mu maso yabo barundanye mu nyubako iri joro dufise ibe biteye igomwe. Dushaka gukengurukira mwene data Jacques Mona mushiki wacu Moro na mwene data Noran mwene data Botraya mwene data Brown abo bose badufashije ngaha ishengero ryose abakozi bose badukutumiye ubugira ka andi avyari atankeka sinovuze yuko ari mpanuka kwari gusa ukuboko kw'Imana kwakoze igikogwa hariho mwene data yarafise indoto igihe kimwe haraheze igihe kuvyerekeye ikintu cajize yavuze ko jewe nari mpagaze nambaye ipantaro yera nambaye ipabirato vy'igihinde bitagira utugozi kandi nuko neza na neza ameze igihe nahamagarira mwene data Jack igikorane nga neza na neza ikarison korradi birato vy'igihinde n'ipantaro yera yo mu bwoko bwa Levi mwene data Leo asangwa wumviriza nari navuye nawe nahuye nawe mu minota mike gusa kuri ivyaho niho n'igikorane cyatanguye aho nyene ubu ni kubiginga mu ijoro ndazi ko benshi muri mwebwe muzotwara imodoka ijoro ryose muca muhiri wanyu bamwe muri mwebwe bazoba ariko baratwara imodoka mu gitondo jewe mfise iminsi ibiri yo gutwara imodoka imbere yanje kandi kuri ivyo bintu ntituzobafata umwanya muremure kandi nagerageje kwiri ijoro ryomera nk'igihe rya kera ijoro rya mwene data Brona mwene data Jacques na twebwe twese twari tumenyereye gusengera abagwa imyaka myinshi haciye turasengera abagwa mu buryo bumwe nk'uko twabikora icyo gihe. Ubu murashobora kunyumva hiyi nyuma nagerageje kumanura izi mikoro kuko nasaraye. Kandi rero nshaka ku ikintu kinaka gusa gitoya ko aka kagorane gatoye kashitse yemwe bariko bambwira umwanya muto ushize yuko hariho mwene data birashoboka ko yoba ari ngaha muri iki gikoranira ijoro uko yavuye mu byamadini ya Jehanishe Freeport yifuje kumviriza ibyerekeye ubutumwa kandi yarazazaniwe ntiyamenya aho yarari kubw'ibyo yagiye mu gisagara yabonye abantu bakoranye yavuze ati mbega aha niho Billy Branham ahava yigishiriza yavuze ati oya n'ahantu Billy Graham yigishiriza mu buryo bw'ireresi yavuze ati muganga nagiye mu kibanza kitarico yavuze ko yaje yavuze ati unshobora kuja he yavuze ko yatanguye kudugira ibarabara rikuru sinzi iryo hariho ishengero rinini yahaharuguru ibarabara ryitwa Texas kandi hejuri ishengero hari ho umusaraba munini wera yavuze ku mwami yamubwiye ati bandanya utambuka gusa yavuze amaze gushika hari yavuze ati rero hategerezwa kuba ari ngaha hari modoka nyinshi hari ho hose kandi yavuze ati umugeni n'umukwe basohotse bava mu ishengero hari ejo mu ijoro hari ho ubugeni narabonye basoho ku mwami yavuze ati rero ibyo nibyo uravuye mu vy'amadini kugira winjira mu vy'umugeni kugira ujane n'umukwe murabona nariko ndere ku mukore wanje tumanukiwe barabara uku kwezi nyenyeri imwe vyari bihagaze neza hejuru urya musaraba igihe twariko turegereza nibaza ko ndaba cyane cyane utuntu duto nk'utwo tushobora kuba ari udushira hejuru kwizera kwanje akumana n'igikorwa canje nariko ndiyumvira ijoro tuxijoro itusone birashikako urya Victor Riduc yari uyu mufaransa w'inkomoko nibaza ko nariko ndabwira wa wundi munsi ko igihe na aheza kuvuga ngerageza gutandukanya ivy'amadini ko ndi umuntu yare yampaye nk'inkoru ntoya yerekeye ivyo rivuye mu ishengero ry'idini rya Pentecoste kandi rero Danny Henry nibaza yuko ari umuvyara w'umukinyi umwe wa mareresi canke ikintu nk'ico yari mu Baptiste yibrutse aza kuri ya rutari yaragumbiriye maze avuga ati mwene data Branham nizera yuko bitumvikana nko kurogota ariko ico nshobora kubigice ca 23 c'ivyahishuro Yohana kandi gihe yatangura kuvuga ikindi kintu yatanguye kuvuga mu ndimi kandi n'abafaransa batatu mu Faransa kazi munini yavyi abusha afise mu uruhuru zizi akomoka Louisiana ashobora kuba ari hano uyu mugorowe yanditse ku gapapuro gati ivyo yari ko aravuga hanyuma vi Torero Duke umukozi w'Imana yanditse bimwe kandi bariko baragereranya ivyo banditse kandi bagira babikore niho rero umugabo w'imishatsi ke yafise imishatsi ishaka gusa nk'inegani yarahagaze inyuma gose inyuma bashoboka yegera ashaka akuraba ivyo vyandiko yari umusobanuzi w'igifaransa muri oni ivyo vyandiko vyose bitatu byari bimwe kandi byavuga biti kubera yuko wahisemo inzira igoye gusumba warayihisemo wafashe wayitoye mu mahitamo yawe bwite atankeka turabizi Mose yategerezwa kugira itamo giyo yavuze ati iyi ni inzira itomoye kandi nyayo kuko ari inzira yanje kandi mbega inzira y'icubahiro wafashe kubera ku mugabane munini ya wijuru urakurindiriye kandi ico kintu ubwacu nico kizotanga kandi kizotuma hara ngurwa insinzi yagahebuza mu rukundo rw'Imana izi zitatu zari ico kimwe nibaza ko zari zifise urupapuro rw'inkomoko muri Bibiliya yanje iri joro yanavyemereye hari ariko ntarwo nari mfise Dani hari ndazi nta je ubwanje nzibigoranye icongereza cizi igifaransa coco ntumbaze namba mwaravye hari ya nkuru rimi rw'igifaransa bashira imbere irivuga imbere y'intimbuzi kandi sobanuye ivyo bitatu vyose byarasa neza na neza Dani hari haraheze igihe birashoboka kuko Dani yoba ariko arumviriza iri joro Victor Roduc nkumbure ariko arumviriza kuko nibaza yuko ari Tucson kandi mwebwe abantu muri Tucson kwishengera urusengero Tucson Tabernacle aho mwene data Green ari umwungere mwene data Victor Roduc natahuye ko ari mu gikorane co mwihema munsi y'ibarabara Park Avenue rishasha kw'ibarabara rikuru 80 rikaza uru ruhande kandi ni mwaba muzi muri hariye jo mwijoro nijoro rikurikira igihe cyose azomara hariya muzogende mu mwumvirize kandi danashobora kuzoba ari kumwe nawe kandi byoshoboka yuko bariko barumviriza ivyo muri rishengera iri joro yasindabizi Dani yagiye i Yerusalemu neza inyuma y'ibyo hanyuma avuga ko yaryamye aharya kumva kwidari ry'ibuye Yesu yararyamye ko umubyimba neza imbere y'ukuzuka kwiye kandi yavuze ko gito umbukanaje mu byiyumviro byo hanyuma avuga ko yirutse atangura kugira no gutembera hanze kandi aro ngorerwa n'umugabo akora ibintu byo mu mabuye ndashaka kuvuga ko abaza mabuye yavuze ko yagiye aho bavuga ko umusaraba wari ushinze hanyuma na warakubita hanyuma ikimanyu gitoya kivuye kimeze nk'uko yo gifise nka santimetero 2 canke zitatu yagishitse mu mufuko we kandi yumva rongowe akukizaniwe igihe yabikora ikintu kinaka camubwiye kiti koreramwe mwene data Brana ibifungo vyo ku maboko y'ishati nuko arishira muri aside hanyuma rihindura ibara riva mu ibarabara risanzwe rija ku ibara ritukura risa na yasipe hanyuma akoramwe ibifungo hanyuma igihe apima ntiyari yabibonye ariko neza hagati y'ibyo bifungo byari harimo umurongo ufunganye na zamba y'iri joro kugira ngisengera abagwaye muraboni ibara ritukura nka yasipe nirisa na marasatemba na karongo ga agororotse kandi gafunganye gaca muneza na neza icyo muvuga ugishwa bwavuga inzira igororotse kandi funganye murabona mu buvugishwa narabimweretse ndani nambo uri kurumviriza wewe canke mwene data rodi kumwe canke uwundi iri joro rigiye kuba ijoro rya kera aho twasengera bagwaenda nezerewe guca muri iyi nzira igororotse ifunganye inzira y'ubutumwa bwizi inzira y'ijambo hamwe n'umwami wacu Yesu Kristo Imani bahezagire mwese ubu muri beza rwose kuvugisha kandi aza kuvuga gusa umwanya muremure kandi ndabaguma umwanya muremure biri yavuze ko hari abantu hagati ya 300 bo gusengera ku byivyo gusa ntegerezwa kunyaruka n'ubu butumwa bwacu n'ingoga uko bishoboka hanyuma rero sengera barwaye rero ubu ku bantu biarizona kuwa gatandatu za mwijoro tuzoba turi munsi mukuri sinegera sinigera nshobora kwibuka izina ry'ico gisagara yuma Arizona kubyivyo rero muri California tuzobandanya kuwiyinga mu gitondo twerekeza Los Angeles na hantu twavuze mbere yo kuko tuzoja Iri joro nshaka gufata igisomwa mu byanditswe murazi nari nicaye mu buriru no munsi Marizone Cafetaria mwene data Jacques Moore umugore wiwe jewe n'umugore wanje twagiye muri Marizone Cafetaria kugira tuha marakanya gatoye hamwe ntitwasohotse abagore ntibigeze baba hamwe Hariha umuntu akiri muto yitwa Green yaje kuri jewe nise wa mwene data Perry Green Hamwe yavuze ati urati ga mwene data Branham waravuze ivyerekeye igishwashu John iri joro ni mu byukuri mbega ni giki n'umubano mutoya w'icuma yavuze ati wariho uravuga ivyerekeye igishwashu John uti nayikuzani igishwashu John yarakimpaye rero ngiki igishwashu John mwabafaso nimwico ntigikora mu mushati igishwashu John yavuze ko yagikoresha haraheze imyaka myinshi ngo ifate impa apuro za bibiri yagiwe ku bw'ivyo yavuze ati nzogu higishwashu John cinkomoko ku bw'ivyo mwene data Green namburi hana hantu hana akacanku uri kurumviriza ico gikwashu John ni ciza cyane gifata impapuro neza ubu dushaka kuja mu vyanditswe vuba na vuba kandi shaka muzingurure hamwe na jo ubu muri Zaburi 5:5 hamwe no muri Matayo 3 kandi cigwa canjiri joro kiri mu cita birizo camwe ne data Ernest koma babayinuma yera nka sheregi ubu sinshobora gukora ku nyandiko zose z'ivyanditswe mfise hano kuko gusa dusimba bike muri zo kandi kuko nasezeranye ubu butumwa umwama bishatsi yuma kuwa gatandatu kurikira mu ijoro nashaka kwigisha kuri ibisabwa kwizamugwa nambu umwama bishatse muri Zaburi 5:3 ndabasabye imbabazi Zaburi 5:5 etegera ugutwi mumbarire 5:5 ego mugenzi mana tegera ugutwi gusenga kwanje ntiwihishe ukwinginga kwanje zirikana unyumve unyishure nembembeshwa n'amajojwa yanje ndani hakubwijwe ry'umwasi kubwaga hahazo kabanyakibi kuko bandu ndakwa magogwa bakampigana inzigo umutima wanje umbabariza cyane imbere ubwoba bwinshi bw'urupfu bunguye ko gutinya no kuja mu gatengo binshitseko ngwishijwe igihumura no gucika ivutu ngwishijwe igihumura no gucika ivutu ndavuga nticompa nkagira amababa nk'inuma mbangurutse nkaruhuka araba mbanyerere ngashika kure nkarara mu bugaragwa sera bisigura amen Dawidi umukunzi w'ubugaragwa igihe yagira uruhagarara kandi abantu ntibashobora kumwizera n'abansi bamukurikira yavuze yavuze ati yaba nari mfise amababa nk'inuma no gurutse nja mu bugaragwa hanyuma ngume hiyo ni kangahe niyumvira icyo kintu nyene nimba noshobora gutora inkoho yanje ku ruhome umufuko wanje w'akazuko mu bugaragwa Ngende mu bugaraho hanyuma sinze nsubire kugaruka ubugira kandi narabajije umwami nimba nshobora kubaho mbona umunsi sinigera nshaka amaziko navuze nti nimba nshobora gusa kugenda mwishamba ahantu hanaka nkashira umu uwingina gina hamwe n'igiti iyo niyo nkoho yanje muramba barirana na navuze ibyo kubera umugore wanje yicaye ngaha Murazi, iyo nkoho mwene data umwe ngaha yarayimpaye haraheze imyaka myinshi nayicishije imitwe y'inyamaswa 50 na 5 ntahushije imwe muri zo imetero 178 ndayita inginagina kuko umugore wanje asa nuko inginagina gatoya rero yavuze ko niyumvira cyane nkoho kurusha we ariko rero noshaka kuryi kuyiryamika ku giti hanyuma mvuge nti mwami reka Yosefu azoyibona Musumwe nakunze gufata amababa y'inuma amaze nkaguruka ariko gusa nk'igihe kimwe hejuru ku musozi kandi nariko ndarabi nk'ukuma kandi mbonye iguruka murazi nguru yanje kuri iyo navuze nti ni byiza kuba nka mwami nk'uko Petero yavuze two kubaka isago zitatari kwepfo y'umusozi abarwanyi n'abababaye bari barindiriye batsimiye n'abari ku mpfiro barindiriye rero mukure kuri ico dushoboye mu gihe gihe hakiboneka kandi umunsi munaka Atoba amabara y'inkuko mayera atoma nukatozo tujana ubu muri Matayo 3:16 ndashaka gusoma 15 Yesu amaze kubatizwa acava mu misozi mazi juru riruguruka mamazi mazi juru abona mwemu w'Imana manukasa ninuma mugwako ribuno rero ijwi riva mu juru riti ubu niwe mwana wanje nkunda kampimbara mu majambo yani uwo mpimbagwa kubamwe ubu dushaka kuvuga iminota mike kuri ino nyoni inuma igihe cyose yamyarimwe mu nyoni nezererwa kandi niyumvira inumi numa by'ukuri kandi intunguru n'izo nyoni inyoni imwe intunguru niyo numa yororwa zose n'ubwoko bumwe nararabye hejuru kandi n'ubwoko bumwe intunguru n'inuma zompi n'ubwoko bumwe kamere y'izo nyoni iratangaje cyane nigishije ngaho imyaka mikeye haraheze mu gikorane cyo mu ihema ngahamwe na mwene data moro kuri umwagazi w'intama n'inuma nibaza ko mwese muvyibuka kandi ukuntu inuma ari inyoni sukuye ya mbere dufise hanyuma umwagazi w'intama nico gikoko ca mbere dufise gitekereza byompi iyo nyoni nico gikoko nibyo tu gutungwa ko ikimazi Yesu kuntu bigereranywa neza ngaha nkuko Yesu ari umwagazi w'intama kandi Imana igereranywa n'inuma kandi inuma ntishobora kugwa kumbwebwe kamere yayo sinziza ntiyoshobora kugwa kumbwa kamere yayo sinziza yategerezwa ku mwagazi w'intama izo kamere zibiri zategerezwa kuba zimwe kandi uko niko dutegerezwa kuba kamere zacu zitegerezwa guhindurwa kuva ku munyabyagushika kubyitonzi bw'umwagazi w'intama mbega mwarabonye ku inuma yayoboye umwagazi w'intama kandi mumenye ko umwagazi w'intama wahaye ibyo ufise byose inuma kandi ni murabe hani numa yayiyoboreye kubambwa kuby'ibyaha byacu twese rero inuma yashaka guserukira umwana wayo yamuserukiye n'igikoko ca mbere kitagira agasembwa kandi kitonda cyo ku isi ikiremwa cy'isi ariko igihe Imana yiserukira ubwayo mwijuru yaserukiwe n'inyoni ruti zindi nyoni zose zo mwijuru yitonda kandi itagira agasembwa inuma rero inuma ziratandukanye hari ubwoko bwinshi bwazo mu bisanzwe intunguru iri mu bwoko bw'inyoni busa n'uruvuzo kandi rero hariho inuma igandaye hanyuma hariho n'inuma y'ijoro hariho kandi inuma bita sonora dufise muhira ni gato kishusho y'uruvuzo gashusho gatoyi kimirongo itukura ku mababa yako hari ubwoko bwinshi bw'inuma kandi butandukanye ku bw'amabara rero icyo nico kimwe n'intunguru rero inuma yubatswe mu buryo budasanzwe bw'inuma kuko kamere yayo nuko idashobora kurya ikintu na kimwe gihumanye ntishobora gusa kubikora kubera ntiyaremewe ico rero nama mvuga ko inuma ari ikimenyetso cy'Imana igikona naca ari ikimenyetso cy'uburyarya igikona kirashobora guhagarara ku muvyimba ushaje hanyuma kikawurya umunsi wose hanyuma kikagurukira mu murima kandi kikarya ingano hamwe n'inuma ariko inuma ntishobora kurya umubyimba murabona ntishobora gusa kubikora ntishobora kuvyakira kandi nari ba nare yibajije impamvu idashobora kubikora zari nzomba ari inyoni ari kubera iki ni kamere yazo uko niko bimeze kamwe n'umukristo nyawe gusa umukristo w'idini arashobora gufata ikintu icyo ari cyo cyose ariko umukristo nyawe yavutse ubwa kabiri ntashobora gufata ibintu by'isi yubatswe ugutandukanye namenye ko inuma itagira indugwe nta ndugwe iri mu numa kubera ntaco iyikenera ko rero niko bimeze no ku mukristo ntakeneye umururazi n'umwe murabona kubera ashobora gusa kurya imfungurwa z'imana kandi ntibisaba umururazi kugira ibyo biyonge bisaba urukundo murabona nuko we kugira ngo imfungurwa ziyonge umururazi yo bavuga bati yemwe biratandukanye ariko urukundo rwa maru vyakira ijambo ry'imana rero ndatu nta ndugwa afise rero ni kubw'ibyo atashoboye ni kizira kuri we kurya ikintu kibi kandi namba yabikoze byoca bimwica ariko nta gihe teye ubwoba biriyo ntazo kirya kubera ntakayabu agifite ntakayabaga agifitiye kandi niko bimeze kuri umukristo nyawe mwari mubizi ko umukristo nyawe atacana kimwe afise yigeza kurwa ko Dawidi yavuze ati hahiga umuntu Imana idaharura kwica iyo mwogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama ntibiterwa no kwizera ariko mu by'ukuri n'amaraso y'umwagazi w'intama n'Imana ntiharurwa ko niba harura ku kintu na kimwe mwakoze kubera muri munsi y'amaraso kandi ntabyibona hari ikimaze cy'amaraso ikintu kimwe ishobora kubobonamwo ni mu buryo yababonye mu imbere y'uko isiremwe igihe yashira itsina ryanyu mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama nibyo ishobora kubona kuko mwaracunguwe ibintu byose mwarabikoze mwogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama ku bw'ibyo rero ntandi uri muri mwebwe ntange sihumanye iri muri mwebwe kubera ko n'amaraso y'umwagazi w'intama yakoze ibi kandi Imana ntishobora kuba harura kwicaha inyuma yaho mutanze ikimaze cy'ibya ikibarindiriye hariya ku bwanyu rero muvuga muti byo bimpa kanya kanini ngamwe ne data Branham ndashobora gukora icyo nshaka kose nama nabikoze iminsi yose ariko igihe umuntu by'ukuri ashoboye kubona ko ibyo Yesu yamukoreye agahindukira agakora ikintu kinyuranye nawe byerekana ko atigeze yakira Kristo mfise umugore muto yicare hari inyuma afise imyaka 14 kuri jewe kandi afise imvi nkanje ikibituma ni kubera ahagaze hagati ya jewe hamwe n'isi yo hanze iyaba nari umuja mu mahanga hanyuma nka ubu ntiwoba nk'umuryango kanaka wo kubamwe iyaba no kwegeranya umuryango wanje impande yose hama nkavuga nti nimurabe hano mu Branham urashaka kumenya kuri umukenyezi wa William Branham ntutegerezwa kugira uwundi mugabo mu gihe ntari nganturaba uwundi mugabo numwe hamwe n'ibindi byose ntiwigere ukundana nawe nari imwe niwabikora igenzoza tuzoca twahukana hanyuma yohinduke maze akavuga ati rero mugabo wanje mwiza ndashaka kukubwira ikintu nani ntuze wigere usohokana n'uwundi mugore mu gihe uzoba wagiye ntuze wigere ukora ibintu na hamwe na hariya niwabikora uze wifate nk'umugabo yahukanye igihe uzoza muhira rero ibyo ntibyoba ari umuryango ukundanye murabona oya ni nabanda mukunda by'ukuri naho nizera namba narakoza amakosa nkanyegerera nkakora nabi ndizera ko azombabarira ku bw'ibyo kubera arankunda hanyuma nawe niyabikora ndizera ko nomubabarira atankeka kubera ko ndamukunda ariko ni naba ndamukunda uko mu gihe nzoba ndamukunda uko nta na kimwe yotinya nubwo yombabarira nta na kimwe cyotuma ndamubabaza nono nobu umuntu wa mbere afise icyo yagigwa ku isi sinoshobora kurindira n'umwanya nomubwira ibyo nakoze kubera ko ndamukunda rero icyo niba ndamukunda n'urukundo rw'abantu nk'uko mbega mu byocuriki n'urukundo rwanje rwa agapao kuri Yesu Kristo naho noshobora kunywa itabi sinigeze mu buzima bwanje ariko nibaza ko nobikora yoshobora kumbabarira ibyo nizera ko yobikora namba yonywa sindigera ndabibona mu buzima bwanje ariko nizera ko yombabarira ku bw'ibyo kandi ndamukunda cyane Imana imfashe sinashaka gukora ikintu icyo ari cyo cyose kimeze uko murabona kubera ko ndamukunda ibyo bintu byaragiye kuri jewe kubera igihe yampindura mva mu gikona mba inuma byangize uwundi inzara yanje n'ibindi byaramvuyemo rero ica ntikigishinze imiti muri jewe kubera sinifuza kugikora ntikiri muri jewe ngo ndagikore Rere kindi kintu gihambaye kuvyerekeye vyinuma ninyoni itangaje mbona mumaze kubona inyoni zoze imwe mu nyoni nkunda ni yagindi fisa mababa atukura mu gikiriza rero mwe bw'abahungu ni mureke kurasa izo nyoni zanje nkunda murabona kuberaze jakako mukore ivyako kanyoni kanje nkunda mwoba munsi ngene karonse rirya abarari tukura mu gikiriza murazo munsi umwe hari umugabo yari kumfiroko musaraba nta numwe yari kwaramufasha imana yari yaretse uwo muntu kandi yari kumfira ibiga ganza vyiwe ari mwe misumari birenge byiwe nimbavutiwe zipfa maraso mutwe wiwe uri ku urugori rwa mahwa maraso ajojo tamumaso hiwe kandi hari ho akanyoni gato haciye hari yakinzobe hanyuma arakaraba yibajije ko ari cyo kintu kibabaje cyane yabonye kandi yari ziko ari inyoni ntoya ariko yarabaravye abo bari banini yo mwabaromani babicanye mwakubise imisumari mu maboko yiwe hamiguruka ifise umunwa muto igerageza kukura mwico igira igikiriza cuzu ya maraso kuva ico giye rero akaratukura ndashaka igikiriza canje gikingirwe na maraso yiwe nanje ku nkingira igihe nzoja ku sanganira ndakunda ko kanyoni gato akamabara tukura mu gikiriza ariko muraza ko kanyoni gato kamabara tukura mu gikiriza gategerezwa akoga ariko murazi numa nitegerezwa oyi fisa mavuta ameze ukuntu imbere muri yo kandi ayitumisa neza kuva imbere uja hanze murazi byo inumira bifise inuma yisiga mavuta yonyene mwoba mumaze agufata imwe mu kimotereza akamotifize intunguru canke ikindi kintu namavuta akororerwa imbere muri iyo akoregwa imbere muri iyo umubiri wayo ukora amavuta akagumiza amababa yayasa neza inyuma kubera ko yotsa imbere n'inyuma ibyo nibyo n'inyoni yagahebuza rero ndazi ko mushobora kuzihiga ndibazi Louisiana ntimukora ibyo yo sino shobora kubikora ndibazi yaba nari nshonje nomererwa neza ariko sinshobora kurasa imwe yaba byoba ngombwa hari hinuma ifise ikintu kidasanzwe mu muryango wacu umunsi umwe igihe nyokuru ava hariya hejuru y'ikintu kimwe eraro rya Cherokee yari kumfira umugore muto muto kandi yari ko bari bafise ndibaza ko ari ubwoko bw'igitunu cyangwa ikintu nk'ico yari kumfira kandi sokuru yapfukamye iruhande y'igitanda igihe mawe senge Berti senge Hauli n'abandi bose baca bapfukama impande y'igitanda nyokoro Mesharri biti mutoya imyaka ine y'amavu ku mwana mawe ubakurikira yari afise imyaka 12 kandi yari ayasokoje imishatsi yiwe hanze y'igitanda hama tangura kuririmba urutare rw'ibihe kuri jewe reka ninyegeze muri wewe igihe yari kumfiro sokuru ico gihe ntiyari mu Kristo namubatije mu myaka 87 mu izina rya Yesu Kristo akunho kunkombe y'uruzi hamwe mu marayika w'umwami yabonekera ariko mu gihe yari kwararirimba iyo ndirimbo hamwe yatugije ibiganza byiwe by'intege nke bitoya mu kirere inuma yugurukiye mu yagurukiye ku rugi yaje iruhande yicara ku mu twe w'igitanda itangura kuguguza imana itwara ubugingo bwiwe najaye nye hari yirwiziana mu bwongereza na mwene data Jacque hamwe na mwene data Gordon Lindsay kandi hari he umugore yitwa Florence Nightingale nibazari yavuga yuko ari umwuzukuru canke ikintu nkico cumuhisi Florence Nightingale yanyandikiye amakete menshi yari hariya muri Afrika yepfo ariko aricwa na kansere kandi yari afise ifoto mwarayibonye muri ca gitabo sin nari bwigere mbona umuntu apfa nkurya mu buzima bwanje mwene data Jacque ndibaza yari kumwe nanje uwo munsi twinjiye mu nzu y'umukozi w'Imana mu biro neza nyuma y'ishengera aho bari bamuzanye mu gihe twari tukiri ku aho indege yamanukiye baraduhamagaye yari kandi yari muri Ruseha abani harera ico gihe bari bamuzanye mu ndege kuva muri Afrika y'Epfo bazi ko ndiko ndaja mu bwongereza ico gihe umukozi w'Imana yamutwaye mu biro kandi ku buryo twagiye hariya kumusengera nabonye abantu benshi barwaye ariko amaboko yiwe matoya ntiyasa nayarenza santimetero 2 n'inusu y'ubuvyibuwe agasanga agahanga kiwe kiwe hariya magufa afatanira woshobora kuhabona kandi amaguru yiwe hejuru ku mafyinga ntiyarenza kurya nk'isantimetero 5 z'ubuvyibuwe byari gufa gusa gusa kandi ntiyoshobora kuduza ibiganza byiwe yarafize intege nke kugira ngo aduze ibiganza byiwe rero yagerageje kuvuga ikintu kinaka kandi sinashobora akomota tahura kandigi amaherezo namutahura biciye mu muforoma kazi nibaza yavuze mwene data Branham senga kugira ngo Imana ije kundeka mpfe niyo shobora ntiyashaka kubaho kandi nararabye namusozi yashaka apa mu misaya yayo magufa yo mu maso hiwe ayo yakura amazi akwiye kuri we yo kurira sindabizi kuko imitsi yiwe yari yarafatanye kandi yarameze nabi biteye ubwoba mugihe naje gusengera umubaye sinashobora kumusengera akugira ngo apfa ariko yasa nuwada ashobora gufa yari yatevye gusa narapfukamye hamwe n'umwungere wanyu muri ico cumu mu gusenga rero igihe napfukama mu gusenga akanuma gatoye kagurukiye mu idirisha gatangura kuguguza igihe naheza gusenga niyumviriye ko kari akanuma kagatungano kanu hanaka hanze hari igifungu murazo ko hameze hari ya mu bwongereza mu mazinga yo mu bwongere hanyuma kakanuma gatoya karetse akuguguta maze karaguruka karagenda naragiye maze ndamurambika ko ibiganza byanje kandi mpamagara izina ry'umwami rero uwo mugore n'umugore munini ya cyane umugore akomeye wamagara meze iki gihe akuma babayinuma igihe ifise isuku kuva imbere mu Kristo nibyo akora nawe agira isuku kuva imbere ivyo bimugumizwa bimugize bigumizwa mururazi ntakeneye indurwe nimwe yo gukoresha ikintu nakimwe kuko ntakirya murabona afisi isuku kuva imbere gushika inyuma rero turabona iyo nyoni nari nanditse ibintu by'inshinga hariko isaha igeze itema iguma itembera iyi nyoni bayana rayikoresha no mwisezerano rya kera kubyimaze kubyimpangano n'ukwezwa twisunge nga muri mwitangurire 15 twimvire kuri uyu murongo akanya gatoyero Aburahamu yabajije Imana nga ukuntu yakora ivyo Imana isubiza ijambo rya Aburahamu kandi mwishura mu buryo butangaje dutangurire ku murongo wa mbere se nkunda ko byihutira hanyuma y'ijambo ry'Uhoraho riza kuri Aburahamu nko mu nzozi murabona Aburahamu yari umuhanuzi rero yarerekwa ntacutinya Aburahamu ni jewe nk'inzo yawe uzohabwa imperi ikomeye cyane Yehova nisi murabona kandi Aburahamu aramubaza ati mwamuhoraho muraba urutome rukuru re mwamuhora Elohim murabona mwamuhoraho mwiyerekwa uzompiki ako ngiye gufata akana nsize kandi uzotorana urugo kwanje akaba Eliezer umunyama Damasiko Aburahamu arongera terega nta ruvyaro wampaye kandi aho umuryango umunyarugo yavukiye iwanje niwe azotorana ivyanje maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuzya kuri we riti uyo si wazotorana ivyawe yamuhaye isezerano murabizi murabona harya rero Aburahamu yari kuba yiwana ni wari ku isezerano ntirigira ibisabwa isezerano ntirigira ibisabwa ari kuzova mu karakawe ni wazobitorana kandi yari afise imyaka ijana ico gihe amusohokana hanze aramubwira ati ranga mizuru abe mwijuru uharura inyenyeri namba woshobora kuziharura aturubyaro rwawe niko ruzongana umugabo atagira umwana kandi ico giye w'imyaka ijana yizera Uhora abimuharura ko nk'ukugororoka aramubara ati ni jewe Uhoraho nagukuye muri uri bukarudaya kugira ngo nze nguhe iki gihugu uce gukire aramubaza ati mwami canke mwamuhoraho ico menyesha yuko nzocegukira niki ubu mwumvirize ibi aramwishura tabiri nka yishashi imaze imyaka itatu n'impe n'ibyari imaze imyaka itatu mwitegereza ibyo bitatu ubu y'imyaka itatu n'imfizi y'intama imaze imyaka itatu nye n'inkungura imwe n'icana cinuma byose n'ubwoko bumwe by'ibikintu kimwe murabona babikoreshe mu kimaziko byerekana Yesu mbere y'igihe murazi isezerano ryakorwa murazi ukuntu yabihimburamwo kubiri n'ukuntu yuko ibi canke mu gihe ca kera igihe bafata bakora isezerano barafata maze bakandika ibyo yabasezeranye kandi bica igikoko bakakija hagati batabura isezerano mwo kubiri umuntu umwe afata igice kimwe nk'uko amamesero y'abashinwa yahora akora uwo mushinwa nganti yashobora kwandika iki cyongereza rero yandika hari amazi agatabura urupapuro maze akaguha igice kandi muri bukayo maseze zero yabashinwe igihe bakora ibyo kandi amafatirizo yayo yajyo yategerezwa kuringa nira kugira ngo uronke impuzu zawe murabona ntiwashobora kumuhenda kuko yabafisa kandi gace yakaye urashobora gusubira kwandika izina ryawe ariko ntushobora gusubira gutabura urya rupapuro murabona rero yategerezwa kugira igice cyugo rupapuro gonyene rero uko niko babikora mu gihe byabo mu giburaruka igihe kirekire cyane hashize igihe kirekire mu bihe mu buseruko babica igikoko bakagicamwo hagati batabura igice cy'urusato rw'ime hanyuma umwe yafata igihande kimwe rero igihe isezerano ryemejwe bashira ibyo bice hamwe kandi byo byategerezwa kwinjira namwo neza na neza rero ikimana imwerekana nganiki kuri ibi bimaze ibyavuga kuri Kristo by'ukuri ma yatwaye Yesu Karuvariyo muri maze iramutabura kandi yakiriye umubiri mwijuru maze ikarungika mwemu yera hano mwisi twebwe imana mwemu uwo yari kuriwe ategerezwa kuba muri wewe kugira ngo yinjiranemwe no mubiri kugira ngo ube umugenwe mugiye ciherezo murabona ivyo nivyo murabona ntirizoba ari dini rizoba ari jambo ico ryari murabona ariko rya jambo nditegerezwa kuza kwijambo nkaka rema ngingo mu kiremwa muntu murabona igihe umubiri wawuri kuraba gurubakwa esakarema ngingo kamwe ko muntu hanyuma kiyembwa hanyuma kingurube yo oya nakaremanga ingo ko mubiri wose uko niko mubiri wa Kristo umeze ni jambo byose ry'Imana sigice gusa umugenzo munaka wongera kuri doya byose no mubiri wa Kristo ubu tubona ngako yakoresheje byombi intunguru ni cyana kintu mari kuko byari uwo muryango umwe rero iminsi yose mu rero murabe nisunga gusa bimwe muri ibi byanditswe abare 17 n'umurongo wa gatandatu tubona ngako icagezwe bijanye n'umuhama nagurwa kumugore igihe umugore yabafise umwana yategerezwa kurindira namba vya yabyaye umuhungu yategerezwa kurindira iminsi 33 ni etatu imbere yuko ashobora kwinjira mwikorana yafise inuma yo guhumanura namba yabyaye umukobwa yategerezwa kurindira iminsi 96 imbere yuko ashobora kwinjira mu ikoraniro rero tubona ngaho umurongo wa gatandatu iminsi yo guhumanurwa kwiwe niya ramukishize yo kuhumu y'umuhungu canke kumukobwa zazane umwagazi w'intama utarengeje umwaka w'ikimazi ico kozwa ni cana cinuma canke intunguru ku ikimazi ico gutangirwa ibya abizanira umuherezi ku muryango w'ihema ryibonaniro murabona ntarashobora kwinjira kuko iminsi yiwe itaba irarenga ariko nashobora kubwiye umuherezi mukurugi akubwiye ikimazi ciwe murabona yabi ntunguru canke icana cinuma vyompe nivyo mu muryango umwe rero vyakoreshwa kubwiye impongano kandi ku mpongano yicana imwe inuma imwe canke vy'imibembe arico kigereranyo cicaha wazani inuma zibiri imwe bayica umutwe bakagicurika maze bagasesa amaraso yayo kuyindi hanyuma rero igindi inuma bakayirekura rero igihe iyo numa igurutse yavomere sina amaraso ya mugenzi wayo kandi amaraso yasemerera gushika ku mana weru nuhora imana ntimushobora kubona umwagazi umugenzi ari ku mfiro Yesu Kristo yarishwe maza amijwa kuri twebwe kugira ngo dushobore kugenda twitegembya dusemerera dute weru mwami mbega ibigereranyo byiza no kwipfuza ijwi kandi ni kigereranyo cha mpemu yera hambaye nkuko duhejeje gusoma mu vyajiro Yohana 3:16 Imana yakoresheje iyo numa nk'ikimenyetso Noa yaronse ikimenyetso nkuko mwene data ahejeje kubiririmba Imana yari yashavuye kandi nta kintu cari guhagarika uburake bwayo kuko yari yavuze ati umunsi uzogifungura ko uzopfa Noa yari yagiriwe ubuntu imbere y'Imana kandi yari yubatse ubwato yisunze inyubako nako ivyo yategetswe yari yamuhaye yaciyireremba akumazi ndashobora kwiyumvira ivyabaye muri ico gihe igihe abantu bavuga bati uyo mugabo ashaje hariya ku musozi urya mushikuza ashaje ariko yubaka ubwato avuga ko yuko hazokwa imvura kandi atayiriho irigerigwa ariko ya Noa yavuze ati uko biri kose hazogwa imvura kandi ndazi yuko umunsi yinjira niyumvira yuko sinshobora kwibuka umunsi wari wo nibaza yuko yari tariki 17 za rusama no wayinjira mu bwato hanyuma imana yugarurugi aha tangura kuza ibicu imvura itangura kugwa imiferegi itangura kuzura amasoko yikizima ataye atangura kubomoka namasoko adahwa amazi yayo yose mu guhera heza abantu binjira mu mazuburira ku mabati bwa bwato bushaje bwagumye hamwe haciye igihe hari umurundo ukwiye ukikuje batangura kuduga hose hejuru abantu bakomanga akurugi gukoma indura ariko ntacyo byari bimaze kuko nowa ntiyashobora kugurura urugi imana yari yarwuga imana yonyene niyo yashobora kugugurura nkuko bimeze ku bwato bwacu Yesu Kristo imana yatwugururiye urugi ikaruvariyo kandi azorwugara nkuko yarwuguruye kandi yareremye hejuru ku mazi ibandanya kureremba nkuko ku imetero igihumbi nk'amajana atandatu hejuru y'isi igihe yariko iragenda kure y'ibarabara ryayo yaho yagendera mu bisanzwe bwaragenda bureremba hirya no hino hagati y'imicafu n'ibiti burenga hejuru y'umisozi n'ibindi bureremba iminsi 40 n'amajoro 40 igihe imyaka yagera guhera uburake bw'imana buratera ubwoba urukundo rwiwe n'urwera kandi rw'imana kandi uburake bwiwe n'ubw'imana gusa ni bw'imana nk'uko urukundo rwiwe ruri ategerezwa gusa gucimanza kuko n'umucamanza n'umunyamategeko itegeko ritagira igihano sitegeko kubw'ibyo ategerezwa kuba igihano kandi iyo urenze amategeko y'imana aho niho uhanwa uko tumenye ko inyuma yuko no wareremba hejuru hari yata gukekera ngo ajya ko yagwaye indwara yo kumererwa nabi mu kiyaga ivuye kuri iyo mipfunda yose ko kwasira na kandi uburake bw'imana bwaracanjagura hanyuma burasemerera burafata n'ibindi bintu hanyuma hatanguye kuba agacerere nta kindi cashitse iminsi irahera nta kintu cashitse nkumbure ko ibifungurwa by'ibikoko bitanguye kuga abanuka nta cabaye ko bw'ibyo yiyumviriye ati sinshobora kubona hanze ubwato bwari bwabatswe igihe uburimwo hari kwidirisha rimwe gusa kandi ryari neza hejuru ntiwashobora kuraba iruhane ntiwashobora kurabira ahandi hari hejuru kandi iyo niyo nzira y'ubwato Yesu Kristo ntushobora kuraba umubanyi ntushobora kuraba ku kintu na kimwe atari Kristo igihe uri mu bwato kuko hari dirisha rimwe gusa kandi iryo dirisha niwe twavuze ko muri iki gitondo dutegerezwa akuguma turangamiza hejuru kuko uwashinze ikiganza ku butaka kandi agahindukira ngo arabe inyuma ntakwiye kurima ubu nkuko muri ubwo bwato kandi yashobora kubona umuco kandi nkumbura umuco w'izuba ariko yashaka kumenyaho yarari ubwato bwarabandanya burerembo yarashobora kumva imipfuna ibikubita ku mpande ariko yaramenye ko iminsi myinshi yariye ihaci yatankeka kwa mazi yari ko abagaramo aragabanuka muri icyo giye kubyivya aragenda hanyuma rondera inyoni utayita ari iyo kwizegwa kandi ihemuka hanyuma arayigerageza kandi ayirungika hanze cyari gikonaka icyo gikona ntikigeze kigaruka kuko casanze umunezero hari hanze y'ubwato bw'Imana caguruka kiva mu mibyimba umwe kija ku wundi kiginyama z'imibyimba n'ibintu byaboze byareremba ku mazi cyari gihaze bikwiye rero inyuma y'iminsi myinshi yaragerageje ubugira kandi kugira ngo amenye ntiyashaka gusohokera munsi y'uburake bw'Imana kubw'ibyo yarekura inuma kandi iyo numa yari ifise kamere gatandukanye ntiyari kinyakabaka canke inyano inyoni ikirya imibyimba yaboze ishobora kurya gusa ibintu bisukuye byiza kandi yari inezerewe rwose kuko ntiyashobora kuronka na hamwe ihagarara icisubira mu bwato Nowa yavuze ati yemwe imipfundira cariho rero yarindiriye iyindi minsi myinshi hanyuma arayirungika hanze ubugira kandi nk'irisengesho ryiwe ati mana yo mbega uburake bwawe bwaturuye mbega mbega uburake bwawe bwaheze mwami mbega bwaheze bwose hanyuma yavuze ati ubu ndayirungitse hanze iki gihe ishobora kugumayo namba umwuzure wagabanutse irashobora kugumayo ariko yarayirungitse ku bw'isengesho kandi rero igihe yagenda hariya yarongowe n'imana yayishibaya yari yatoye ibabi ry'igiti cy'umwelayo hanyuma iragaruka kandi dodora ku idirisha ubugira kandi imana yakoresheje inuma nk'ikimenyetso yagarutse ivuga ku mwuzure waheze kandi rero ku Imana yuguruye urugi hanyuma barasohoka iryo nitangurira umunani umunani yakoresheje kandi muri Matayo 3:16 ubugira kandi igihuburake bw'Imana bwari ku isi kandi nta nzira nimwe umwijima w'ijoro mu gicugu amashengero yari yononye ibintu gushikaho bitandura ko bebo bivamwo kandi harabavuga butumwa b'ibinyoma ahazi ibintu by'ubwoko bwose hazi ubwoko bwose bw'imyuka bw'imyuka ariko Imana yakoresheje n'umubugira kandi ibyarayihimbaye umwana wayo Yesu yaramunejereje rwose gushikaho we amugaragaza ubu ntibashobora kwizera ko uyu mwana yavukiye hariya muri rurya ruhongore mu bwato bw'inka imbere yuko se na nyina bo bibaza ko aribo babiranye ntibashoboye kwibaza Imana ikoresha ikintu icyo ari cyo cyose nk'icyo kubw'ibyo yategerezwa kugaragarizwa isi kandi urya munsi epfo ku ruzi igihe yamunakepfo kugira agaragaza ubwiwe ko ari igikorwa cya karo ruhore cy'Imana ibyo navuze ko muri iki gitondo igihe yubaha akinjira mu mazi ubu namba mwabonye hariya hari kigwa gihambaye Yohana yari umuntu ahambaye wose muri ico gihe Yesu yavuze nta muntu yigeze kuvyagwa n'umugore ahambaye nkawe gushika ico gihe kandi yari umuhanuzi muravyize ubu mwibuke ijambo ry'Imana ritegerezwa kuja ku muntu munaka mwizi ategerezwa kuba umuhanuzi ni ku Imana yamye ikorana ntaryo muri zera ko Yesu Kristo byari ijambo ryagaragajwe mu mubiri ku bw'ibyo hari inzira imwe gusa ashobora kuza kwimenyekana si ku bw'abapatiri umwe ntiyagiye hariya ngo kuvuga ko akayafa mbega woshobora kumenyekanisha iyaba yari kugira uko yogize ikosa nka rya rindi Dawidi yakoze mu cigwa cacu giheru murabona iyaba yoca kwishengero ngo avuga ati mbega woshobora kumenyekanisha muraberera igihe yavuka gusige yavukiye mu gitutu cishengero kandi birashoboka ko bavugije inkengere n'ibindi ariko abungere bintama nibo bamumenye na banyabwenge b'inyenyeri murabona kandi nguyu nga yiteguriye igikorwa ciwe kandi namba wari ryo jajambo bijanye na gahundi hambaye y'Imana ijambo ntiri rishobora gusa umwami Imana nta kintu akora gushika abanje kuri hishurira abakozi bayo abahanuzi uko niko yamakora niko ategerezwa kuba mu gihe udushashara twugurugwa mu gihe hari ikindi kintu cyose gihambaye kiba mwize Imana igihishurira abahanuzi bayo kandi Yohana yari umuhanuzi kuko yari huko aravuga ati azoza ni hepfo ku ruhande rw'umusozi umunsi umwe igihe ikiganiro kiriko kiraba umurwi w'abaherezi bahagaze hirya no hino hanyuma bavuze bati ushaka kumbwira yuko witwa wenye n'umuhanuzi no guhagarara hariya haruguru mu vyondo si mwishengero kuko ntibari kumwakira guhagarara mu biri bijya vyondo no kubwira yuko igihe kirajaho Yehova hambaye uwahetse agiye mu gikorwa bino mazi igihe Yehova ahambaye uwubatse rino shengero uwarijemwo nk'inkingi y'umuriro umunsi uzoza igihe icyo kimaze kizovanwa yavuze ati hazoza umugabo kandi ari hagati muri mwebwe ubu ahantu hanaka hariya kandi we azokuraho ica umuherezi yariko arabivugana nawe Yohana yarabye hejuru none ubu ninde umuhanuzi kandi ngiri jambo aho hazi ijambo riza ritumbereye umuhanuzi mu mazi nyene Yohana yavuze ati he umwagazi w'intama w'Imana ukuri ibyaha by'abari mu isi nguyo ngaho niwe Yesu ntiyigeze avuga ijambo nari yapfuye mu mazi kandi ndashobora kumubona harya ahagaze mu mazi mwiyumviraga kino babiri bahambaye cyane bigeze kuba ku isi Imana jambo n'umuhanuzi wayo
amen
mwitegereze ijambo rija ku muhanuzi muri ubu bubwiriza bwo buntu mu mazi nibajije ko mwari kubitahura mu mazi uguhishugwa akwambere ku ijambo kwari mu mazi ubu murabona aho umugeni yatanguriye ubutumwa bw'umuco wa kukagoroba mu mazi ijambo ijambo ry'ukuri ritavanze n'inyigisha ariko ryaje kumuhanuzi mu mazi kubwa amazi nimurabe murashobora kwiyumvira amaso y'ijambo na amaso y'umuhanuzi ahura mu mazi yo ibyo birandengeye harya haheze umuhanu yo ibyo birandenge harya hahagaze umuhanuzi harya hahagaze ijambo barabana mu maso kandi umuhanuzi yavuze ati ndakeneye kubatizwa na wewe kuki waje kuri jewe kandi ijambo rivuga riti ibyo bitegerezwa kuba ari ukuri ubureka ntange inkinamico hano Yohana ari umuhanuzi urazi ijambo murabona uramenye uramenye urazi uwo ndiwe ni jewe nari nkeneye kubatizwa nawe niko Yohana yavutse Yesu yavuze ati bitegerezwa kubuko nibyo cyane urakeneye kubatizwa nanjye ariko wibuke Yohana nk'umuhanuzi biratwerekeye cyane biratubereye nk'ijambo n'umuhanuzi ko twutsutse ijambo ryose kuko Yohana nguko guhishurirwa ubu Yohana uzuwondiwe ndi kimazi kandi duhurikije dukurikije ijambo ry'Imana ikimazi cyo tegerezwe koza mbere yuko gitangwa nk'ikimazi ibyo nivyo ijambo umwagazi w'intama wari wogejwe hanyuma utangwa kw'ikimazi kandi nduwo mwagazi w'intama kandi ntegerezwa kozwa imbere yuko ntangwa kwisi nk'ikimazi bitegerezwa kubuko Yohana kuko bitubera bera nk'ijambo hamwe n'umuhanuzi rero ntihashobora kubaho ikosa rero buri kimwe buri ibi bintu ubu murabona iyivyo bidategekanywa uko Yohana yari kuba ari nk'umwe muri twebwe rero baravuga bategwa ndandaza uwo uriwe mwami rero yavuze ati rindira gato ndi jambo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose Eva yatakaje rimwe ariko mutegerezwa gufata ijambo ryose kandi ndico kimazi kandi ntegerezwa kozwa imbere yo gutaba ariko ivyo wavuze Yohana nukuri Yohana nk'umuhanuzi azi ku ijambo ritegerezwa gushitswa yaravyirengagije kandi aramubatiza amaze gukurwa mu mazi haza ubutumwa buvuye mu ijuru akuma babaginuma uyu niwe mwana wanje nkunda yarungitse ubutumwa bw'ubuntu bw'ugucungura akuma baba yinuma bwaje buguruka buva mu ijuru amahoro abe mu isi no mu bantu kuvuga ikimazi cyari giteguye yari yararezwe yaragaburiwe yari yitegura igikorwa ciwe ijambo ryo cungura isi yose biratunganye inuma ikoreshwa muri bibiliya nk'ikimenyetso cy'amahoro kandi naho nyene irakoreshwa n'amahanga nk'ikimenyetso cy'amahoro turafise ibihu igihugu cyacu gihagarariwe n'inkukuma kandi hari izindi nyoni zo mu bindi bihugu Roma ifise inkukuma Ubudagi bufise inkukuma nyinshi muri zo inyoni nini zo mu ijuru ariko muri zo zose inuma ishushanya amahoro mu mahanga yose n'ikimenyetso cyo ku isi yose nk'uko mwene data Green yabivuze ijoro rimwe mwene data Perry Green yavuze ati ikimenyetso cyo gutsindwa ni kuduza ibiganza ihanga rya ryo ryose kuduza ibiganza ni ugutsindwa yavuze ati iyo uririmba duza ibiganza muba muhevye byose kandi numa ni ikimenyetso cy'amahoro mu bihugu byose kubera iki bimeze uko kubw'ubugwaneza bwayo kubera ugutungana kwayo icyo nicyo cyatumye iba ikimenyetso cy'amahoro ikindi kintu ku byerekeye inuma n'inyoni ikunda urugo ikunda kuguma muhira ikindi kintu kandi n'inyoni buri gihe idahemuka kuyo bikundanye inuma ingabo cyangwa ingore ntizigera zivana iyi numa y'ingore ironka umugabo wayo mu gihe cyo gushingirana murabona ibyo bihuriranye n'ibiremwa byiza by'Imana nico gituma yaremye Eva nk'ikintu kivuye mu wundi murabona iyaba yari yarakozwe nk'abandi bagore igihe ciwe kigeze cyo gushingirana yari gutora umugabo wiwe ariko yari kubikora umwanya uwari we wese murabona kandi niyo nzira niko birindagira ntidushaka kuja muri ibyo kubera narabivuze mu kurongorana no kwahukana n'ibindi kandi ukuntu ariko yari akiri umwubahwa kandi akaza n'ubu kandi murazi ukungene navyigishije ku ijoro rinini ni byiza murafize afise inshingiro zikome ariko inuma ntihemukire iyo bikundanye iminsi yose nta na rimwe igihenda akani mpagarikiye ngaho umuntu umwe ngira mvuge ibi umugeni w'ukuri inuma y'ingore ntiye mukiri iyo bikundanye nayo nti ishiramwo inyigisha inyigisha izo zose zipfuye inyigisha izo zose zidini ikindi cyari cyo cyose cyisi izogumida hemukiri iyo bikundanye ijambo iminsi yose ntihemuka kandi kubwo gukunda kuguma muhira kwayo yarakoreshejwe neza nk'inuma y'ingenzi kubera kwikunda muhira naho woyirekurira ahantu ari hose izotaha muhira iminsi yose isosubira muhira turashaka gushimangira kuri ibyo akanya gatoye kandi mwebwe abakristo muraza gutahura ibyo nshaka kuvuga iratora iminsi yose inzira yo gutaha muhira rero aho hambere yakoreshwa nk'inuma y'ubutumwa yakoreshwa mu gihe cy'intambara n'ubu baracyazikoresha inuma z'ingenzi zitwara ubutumwa rero murabona yuko ibyo bigira inuma byose ni Imana hamwe n'abantu intumwa inuma ni intumwa yari intumwa kuri Noa kubwira Noa ko hariho amahoro kandi yakoreshejwe n'Imana akugira yemeze y'ukurya yari umwana wayo ikimaze cyo gutanga amahoro ku isi hamwe n'ubugombe bw'Imana ku bantu yakoreshejwe nk'intumwa ngaha ndafise agakuru gato mu byiyumviro byanje nagasomye rimwe mu gitabo rero sinshaka kuvuga kuri ari ukuri byoshobora koba ari muri irangira ry'intambara y'isi ya mbere sindabyemera by'ubu nimwareka kubibona reka nzoba nihenze nanje nabisomye mu gitabo haciye imyaka myinshi ariko byari atankeka ikintu kibabaje cyane abasoda b'abanyamerika bari bashizwe hasi n'inkoho z'abadagi kandi bari bababaje mwebwe abasoda ndibaza murumva ingene bari bagiye gutata ahantu hama bakaba bari ko bashirwa hasi kandi bari bafise amasase make asigaye kandi abadagi bari ko bagendera mu bice bikomeye bagendera hose kandi bari bazi ko bataronse ababafasha bakakomeza ko baza gupfa bose vuba byari ngombwa abadagi bari ko baramanuka umusozi bari ko hasi mu masozi mu misozi yabo bagenda batumbereye nk'uku hanyuma umwe muri bo acaribuka ko yari avize agaheko gatoyi akanuma gatoyi kandi yari azi ko iyo numa iyaba yavuye ngaho yagenda itwaye ubutumwa ku cicaro gikuraho bari bahagaze hama rero baca bicara hasi bandika ikete turashizwe hasi ahantu hanaka mu nzira iyi ntidufise amasasu mu masaha make turaza guhera cyangwa turahera twese hama baca hama baca barungika ibyo canke babonehe babohera ibyo kukuguru kw'iyo numa hama barayikrekura ubu n'inyoni tu indwa mu rugo kuri ibyo niki yakoze igaruka mu rugo kubwo gusanga mugenzi wayo yari babajwe kubwayo kubw'iyo itegerezwa kugaruka muhira kandi igihe yagurutse hejuru abadagi babonye ibyakoretse kubw'ibyo bakoze batanguye kurasa iyo numa kandi umwe muri bo yayiteye ibombi igipimo cyaryo ni 30 cyangwa urusoro ivuna ukuguru kwayo ibindi ritabura igice kinini ya ku mugongo wayo igikiriza cyayo cyaratabaguwe kuva ku ruhande rumwe ukaja ku rundi rimwe mu mababa yayo ryaravunwe imaze gutakaza byose nayo isimbira ku ruhande ariko irushiriza kuduga hejuru amahere zirashika hariya ya mugajwe ya janjagwe yakomeretse yatabaguwe yarashwe ari kwiragwa mu nkambi n'ubutumwa. Yari numa nziza ariko yo mwene data Yesayi 5:3 ubwira inuma yasizaho yarari n'ibyiza byayo yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we kandi ndimishisha guyiwe niyidukiza ingwara kwizera ibitazi n'amadayimoni byari byadufashe ntihari inzira yo kubyirinda ishengero ryari ryigenjeje nabi bari bigenjeje nabi ku bintu by'idini kandi abafarisayo abasadukayo n'ukozwa kw'inkomoko n'amasafuriya kandi ijambo ry'imana ryabaye impfagusa ari kwiyinumira manuka kandi hari ikintu kimwe cyakoretse hotegerejwe kubaho umucunguzi naho yakomerekejwe yapfunywe yakubiswe yatabaguwe kandi yamenye inzira yo gusubira muhira kuri ibyo kuva ku musaraba w'i Karuvariyo aho bamucumitiye baramuhonyanga baramutabagura nk'umugu w'impfizi kuri we w'impfizi kuri wewe yatarutse kuva i Karuvariyo agwa ku miryango y'ijuru avuga ati birarangiye irarangiye bobo bari degembya ingwara irashobora gukira ubu abanyabyaha barashobora gukizwa ababoshwe barashobora kwidegembya naho we yacumiswe yapfunwe iriya ntambara hariya ikintu cyose cyamurwanya we habe nurya yivuga amazina asemereye n'ijwi rirenga ati ibitanda biratabagurika n'amajuru yutsu y'umwiza umucunguzi wanje yunamitse umutwe wiwe arapfa ariko igihugu cuguruye cya hishuye inzira yo kwerekana umunezero wo mu ijuru n'umunsi utagira iherezo nari mfise ingwara y'uruhagarara mu buzima bwanje bwose nkiri umusore muto hariyo ikintu cyanshikiye icyo cya nyuma y'imyaka indwi byaranshikira mwene data Jacques yibuka ubwo bunatanguye navuye ku kibuga mu kiringo cy'umwaka umwe ikintu kinaka cyarakoretse nibuka umunsi wo Janita Henfe nibaza yuko izina ryiwe ari Janita Kelly ubu we yarongowe na mwene data Kelly nyuma y'urupfu rw'umugabo wiwe ana Jennifer aya mafoto n'ibindi bari kandi kandi abo bigeme babiri mushiki wacu Moro bari bafise umugwi wa batatu baririmbye indirimbo ntazibagira kuraba hirya y'ikirenga zuba mwene data Jack uribuka ndibaza ubwo twari ko turaza tuvuye Florida abigeme beza gute kandi nanje nibuka uwo mugwi mutoya wigi Pentecote kuva ngaha mu karere kiburaruko bw'iki gihugu muri Michigan ahantu hanakabo bigeme bahagaze hariya hanze ubwo mwene data hopa naramubonye ijoro riheze jewe birashoboka ko ari ngaho ubu atari ngaho mwene data Ed hopa uri ngaho mwene data Ed sinibaza ko wicaye ngaho iri joro nta benshi muri mwebwe muramuzi jewe na mwene data horewe twari ko turagenda kandi abo bigeme bari bahagaze hariya bariko barayiririmba baduhaye umwe wese agashugwe kumuhonda ariko bakuye mu mishatsi yabo aho niho wa musazi yakijwe hariya hazi ibintu bihambaye bimaze gukoreka ndiko ndaza mwibarabari no mfise akanyamuneza nkuko nashoboye kuba icamfata giturumbuka haciye umwaka umwe ntarasubira kuri ubugo bugira kandi hafi bunyice kuva nkiri umwana mutoya namavuga ko nari nziyere ku cyo aricyo ndi umwana mutoya namavuga nti iyomba nashobora kuba muri uku kugwa njugumira kandi nta bibona nokiza icyo gihe namye nshaka kuja kwabamayo kubona ikitagenda neza abaganga hariya umushishito wanje undandya kandi iyo mana we mwane data Jacques yaramfashije mu bikorwa bitandukanye byo mu nzu nagendagenda hafi y'inzu hanyuma ngibyo ibintu bimeze nk'amazi bishushe kandi binyerera bisohoka bivuye mu kanwa hanyuma nkaja muri ya rutari maze ngasengera abantu bamerewe nabi inshuro zibiri gusumba kandi barakira narabarambise ku biganza byanje ko muntu yararwaye kanseri mu maso hanyuma kanseri irazi mangana mu gihe gitoya cyane nanje narindwaye cyane ku buryo ntabasha guhagarara kandi ntimuzi ukuntu nababaye ukuremererwa mu mutwe buri myaka ndwi byaranze ubuzima bwanje bwose aho niho ngeze ubu indwi inshuro munani ku bw'ibyo nari nihebuye cyane narize naringe naratakaye naratakandi kandi nibuka igihe amaherezo niyumviriye ko mvize amahera akwiye yo kujya kwa ba mayo kwisuzumisha bavuze bati bazobona ingorane ya umukenyezi wanje nawe biki hariya inyuma sare yari mutoya kana gatoya nari ingitangura igikorwa cy'ici gukwiza indwara kandi twagiye kwa ba mayo nagiye muri iyo vuriro kandi iryo joro imbere y'uko mbona nategerezwa gukoresha ibipimo bya nyuma bukeye nari kanguye kandi nari nicaye hariya mu gitanda mba hirya no hino rero naravye imbere yanje kandi hariho umuhungu muto ye asa neza cyane w'imyaka nk'indwi kandi ndabiravye rero ko yari jewe yari iruhande y'igiti kinakayaye cyane kandi kuri ico giti uwo ari we wese muri mwebwe abahiga ibingezi barazi ko ushobora guharira n'igiti gitoya gutya ka uduka umanuka kandi iyo bitera ubwoba bintezi kandi bituma ivamwo nambiri mu mwobo w'igiti kandi nari nabonye hariyaho irya nkezi yari iri rero niyumviriye irya nkezi ubwoko bw'iki kandi ndagihwa arura rero igihe nabikora nararavye kandi yari jewe rero ku myaka 38 wa muhungu mutoya yari yagiye rero na haruri iryo shami kandi muri ico gihe nkingi havuye mu nkezi ntoya ifize uburebure buyirabura kihakwa kwirabura kandi wamengo ni mishwara ya mitoyi yisoka mwamaso yayo maze ameze nk'ibinogwe ikintu kimeze nkigeze kubona cyasanga kandi gakogwa gasumbi inkezi kandi yaraba neza kuri jewe kandi nuguru uyu munwa kugira ngo mvuge kandi narabikoze imbere y'uko woshobora kuba wabisubije urugo akubise urugo yuguruye neza mu kanwa imanuka mu mushishito wanje maze incamwe ibipande kandi mu gihe nava muri uko kwerekwa ibiganza byatugiye natanguye zwemera ewe mana ungirira imbabazi iri kwiranyica numvise ijwi imbere mu cumba rivuga riti wibuke ufise santimetero 15 gusa z'uburebure nibangahe bumvise iyo nkuru niya yibabwiye inshuro nyinshi abo mu rusengero reka bandanije uko mba bara gusa co kimwe aba kanyima yo bukeye barampimye bavutse bati so wawe yari umukinya erirande yanywa inzoga mu gihe inyoko wawe yari avanze mu muhindi byo bakugirira hafi mvange rero uzoba uri n'imishitini itsimeze nabi ku buryo utobivamwo bavuze bati atari uko ufise amagara meza ariko ico ni kintu kinaka kiri mu bugingo udashobora kugaragaza bavuze bati iyo umuntu apfuye ntidushobora kubisuzuma kuko ubugingo buba bwagiye yavuze ati ntuzokwigera ubivamwo kandi uwo muntu yavuze umuganga wanje w'umutama yavuze ati data yarafise yapfuye afise imyaka 85 90 bisa nk'ibintu nk'ibyo niko yavuze kandi yavuze ati ukwezi kumwe cyangwa imbere yuko baramupimye yarafise ubuzima bwiwe bwose yavuze ko yagira ibihe bimwe n'ibimwe abantu bamwe babifise yavuze ko bakazishavu ni bwa bwoko busho abora kukwica ubundi bwoko bumeze nk'abagore bamaze guca imbyaro bararira mweho mufise n'ubwoko bwa bumwe mu buremerewe yavuze ati abakera bahora bavyita gasibe ntivyo babaye ko yavuze ati ivyo bigukubise umushishito wawe urakubabaza uba urushe cyane navuze nti ariko mugenzi nta kintu nkora navuze nti ndanezerewe ndavuze nti nivyo ivyo gusa birenge y'ubwenge bw'umuntu navuze nti muzokwama mubwiye ufise mbyo mbege ikintu gica intege ariko ayo majambo mukuyiyumvira ko nibwibuke ivyo bafise santimetre 15 z'uburebure nk'uko umukenyezi wanje mukundwa washobora kubiba babwira umwaka ku wundi naravyiyumvira ko hanyuma rero ngiye hakujya iki gihe cya nyuma nari imbere mwe nari nasubiye imuhira nari ku rugendo rwo guhiga inkezi narasimbye wa modoka ndi kumwe na mwene data bank suza ariko arumviriza iri joro nuko ntangura kwiruka nduga hejuru ku musozi kandi byasa nuko umutima wagomba umve mu mazembaza Dr. Samadeli navuze nti iki kibikora yanyishu yate ikindi gihe ibyo bizobashikira muzokwipimisha umutima navuze ntego cyane gihe ivyo yasubira umwaka ukurikira yaciyage kwipimisha umutima avuze ati nta kitagenda neza mu mutima wanyu ufise uruhagarara gusa nta kindi rero ivyo vyatanguye kugaragara rero undi muganga umwe w'umubagenzi banje beza yambwiye ati numutima nshuti urabura kugenza buhoro n'umwaka nahagarara mwene data moraga carondera umuntu yigisha mu kibanza canje giye nagenda guhiga imwagaze w'intama hamwe na mwene data Fred naraduga igisozi nk'igihe nari mfise imyaka 16 ikilometero ku kindi niruka ivyo ntivyigeze bimbangamira murabona naciye ngaruka mbambwira Sam ndabwira Sam nti rero hari ikintu kitagenda neza ni kumera amagabo hanyuma na aciye nere ku muganga shaje yarahagaze afise umuganga wa kera n'igikoresho cewe mukubo yavuze ati umunsi wiwe wahagaze imbere yanje acambwira ati ntubareke ngo bakubwire yukuri umutima wawe umutima wawe n'umushishito wawe rero navyiyumviriye ko rero ngiye kwizera gusira ijambo no kuko yarukwere kwa tu abandanye rero nariteguye kuja muri Afrika naciye ntangura icanzo ntate egeretswa kuronka incanje nyinshi imbere yo kuja muri Afrika kuwa amatege kwa bisaba rero mugiye nariko ndaronka izo cacho bambiye bati rero sinshobora gukora ikindi kitagenda neza iwawe ibice vy'amaraso ibiharuro vy'amaraso ni 96 ibi yaba mwari mufise imyaka 16 ntivyari kurengaho yicaye ngaho ati umutima wanje urakomeye bikwiye kuburyo wokora imyaka 100 mahera amahaha nibindi mufise amagara meza nta gisukari nta nakimwe nabwiye nti urakoze naciye ngenda baransuzuma kugira njani mapuro zo kwa muganga akubiro rero yaciye abwira mushobora kumbwira kubyerekeye ibyo yavuze ati nta kintu nzatari ugusha munda igihe cyose aravuga ati ni byiza ndakubwira aravuga ndavuga ati ah namaze gusuzumwa nagiye kwa docteur Mayo Badaze na handi hano aravuga ati ariko rindira gato yaravuga ati kenshi igisebe munda giba gitoya cyane n'imiti y'ukukirabisha ntishobora kucerekana n'ikindi ni kinini ya cyane ntigishobora kuboneka kuko imishwara arayerekana igiti tutubyusa kandi igisebe gitoya ntushobora kubibona ntigishobora gufadika neza ibisebe byinshi bimeze bityo yavuze ati ndazo muganga ashaje yavumbuye icuma kinaka hano bafise ubu barashobora kukuryamika bakoresheje umuti mukeye mutoya wiwe ibyunyunyu bashiraga twiyo mumu ahogo hanyuma bakaraba gusa mu mushishito wa hanyuma bakabona ikitagenda neza yavuze ati n'ubwoko bwawe bw'abantu n'umukristo yavuze ati kuki kutagenda kumuraba natoye izina ryiwe Dr. Van Ronsvert rero igihe yagaruka naduze kuraba uwo muganga shaje yo n'umutama mwiza cyane ava Dorchester Indians wo mu muryango uhambaye w'abamisionari nawe yari yumvise inkuru zanje zo gusoma igitabo cyanje hanyuma yo aranda mukisha ukuboko avuga ati mwene data Branham ndanezerewe kukugira ivyo avuga ati ndakubwira ivyo uzokora indwiza ingohano kubitaro nawe avuga ati kandi uzu telefone mbere yo kugenda nawe avuga ati ntegerezwa kuguha umuti mukeya w'ivyunyunyu kandi avuga ati rero ndabuguhaye yavuze ati biragusinziriza iminota 5 umukobwa wanje mutoya yari yatewe uwo mukugira bamukuri ivyo iryinyunyu umukobwa mutoya wa mwene data Norma iminota 5 yo gusinzira ndiyumvira nti iyo ntacitwaye kubyivyo nibaza ko nari kwiyumva neza rero ndabirabye nihi gitondo cakurikira navyutse mu gitanda hanyuma ndaraba hirya no hino ndaba kuri ico gitanda c'abantu babiri umugore wanje arimwo ntiyari bwavyuke nanje nariko ndaraba idirisha ndaba imisozi miremire ya Katarina iyomba nanje ndaba hari yaho umumarayika w'umwami yashize inkota ku kuboko akwanje aho barya abamarayika ndwi mubona bari kuri irya foto bavuye n'ibintu bihambaye byakoretse kandi naritegereje igihe nariko ndaraba nari mpagaze hafi na ca gitubugira kandi harya nyene irya nkezi yari iri naravye harya hejuru niyumvire icyo cari cobo c'ingezi hanyuma yiyumviriye ndibaza n'imbari hariya mwigerekwa narahagurutse igice kimwe ca giti niho ryaca ihava kandi imbere yuko nugara no kugurura ijisho iryanje we yari nkezi idasanzwe kuruca izo nigeze kubona rero bizogusaba umenge igikorwa canje c'Imana kugira umenye ututumenyetso n'ibindi bintu yaransimbiye ko ariko ntiyanshikiriye yahushije umwunwa wanje ikubita mu gikiriza canje iraheza iragwa hanyuma igwa hazi imaze kugira uko numva ikintu kinaka kivugage genda ku musozi Katarina kubw'ibyo nahindukiye ndavuga nti meduka ramuka urakanura mugenzi ndanje ndamwumva yavuze ati hariki hari nk'isaha zitanu z'igitoro navuze ntareko ndaraba hanze nchambona kandi yo nkezi mukundi inkezi yihe navuze ntimwe nabona hariya ima yose navuze nti uzina makuru yahu shije umunwa wanje uyu munsi ntiyigeze inkubita yaciye kugikiriza cyane navuze nti imani shimwe nari narindiriye yo kuva ndumuhungu mutoye nifuje nje cyane kubona ibyo bishika namba noshoboye kubona ibyo bishika nta nubwo mbere n'uko menye ukwerekwa cyarico namba cyobora kubona ibyo bishika naravuze nti nzoba meze neze ibyo byose bizombyira nibyo nzoba kandi mu myaka 40 narabirindirye niho byashikiye mbere gihe nari mayose muri uwo mwanya nkiri hari igihe bamba ubwo butumwa narabonye uko kwerekwa mawa shaje ubari muri cubahiro umugore adasanzwe yagize nk'indoto zitatu canke zine mu buzima bwe kandi gihe cyose zabarize kuri yambwira atanguye kumbwira yavuga ati hagararaho nyene mawe reka ndakubwira ibisigaye murabona kuko igihe cyose mu mpaye indoto ngo ndazisigure ntemumbwira isi imisi yose neza uko ziri rero iyo subiye kuzibona kandi ncambona neza icyo mwaronse hanyuma nkababwira ibyo ari byo murabona ntibikenewe ko mumbwira indoto izarizo aratinyereka wenyene indoto izarizo murabona hanyuma rero nca ndabibona nkavuga nti emwe ntiwambyeye ibinabiriya murabona kandi rero imana ishobora gusigura indoto ishobora no kwereka indoto ishobora kwerekana imwe ishobora no kuyisigura hanyuma rero emwe nta kintu nk'icyo kere muri biriya yavuze ati namba mushobora jewe biju ko nyene muri jewe Daniel sivyo oya Yosef emwe nahantu hanaka muri bibiliya ndavyibutse havuga ati namba mushobora kunyereka namba mushobora kubwira ico yo numwami Nebukadineza nivyo yavuze ati namba mushobora namba mudashobora abanyamareba bavuze bati tubwira iyo ndoto yavuze ati vyamvuye ko nivyo ivyo vya ndavyibuka mpejeje kuvyiyumvira rero murabe kandi mawe yavuze ati bibi igihe nagaruka yavuze ati ingonga ha muhungu wanje hamba wicari yavuze ati ndagize indoto zidasobanutse narose ndakubura uryamye ugwaye uri kurapfa kubera umushishito nkuko bisanzwe n'amafunguro angahe yantekeye hanyuma aravuga ati wariko urubaka inzu ku musozi hanyuma avuga ati nabonye inuma zitandatu zera zinuma zipfa mu ijuru zihuguza ku rudome hanyuma zica zija mu gikiriza cawe kandi wariko uraraba hanyuma imwe y'imbere yari kwigerageza kukubwira ikintu yavuze ati zaka yangana zeri zonuma hanyuma zafashe imitwe yazo mito hanyuma ziyishira ku musaya wa Hamza tangu hanyuma zibandanya zivuga ko go hanyuma avuga ati sinashobora kubitahura avuga ati zaguma zigira ngo go anavuze nti yo ndabibona umwami ahabye icyubahiro hanyuma avuga ati zakoze urudome rwazose kandi hanyuma zisubira hanyuma mu kirere ziguma zivuga koko zisubira inyuma muhira rero kirya gikoko gitoya nabonye cyari gifise uburebure bungana ni santimetero 10 z'uburebure mu agotsi w'inuma mawe yabonye warugizwe n'inuma zitandatu igiharuro gitandatu ntigi kwiye narinzi ku munsi umwe nzobona iyo ndwe uwo yari umuntu ababaye n'ibindi byabaye icyo gitondo narabyutse inyuma yo kubonekerwa ibi narubasha umwami ntwawe umuhungu wanje muto Joseph ku ishuri ariko aranyumviritse ubitukson namutwaye ku ishuri hama mbwira medasi narinzi ryari nzogaruka hanyuma navuye ngaho nerekeze Katarina hari mu nkingi y'umusozi kandi ngenda hano ahaba marika buhora bashize inkota mu kuboko kwanje kare cyane inyuma ntangura kurira umusozi rero ha kugenda haruguru mu gahinga hari inzoka nyinshi sukoropiyo kandi murazi ngene muri Arizona bimeze nahindukiriye uburyo bwanjye ikintu cavuze kidi hindukiriye uburyo bwawe naciye ngenda mu gahinga ngiye impande kandi nari ngiye impande yayo mabuye manini inshuro nyinshi gusumba runo rushengero ndyamye hariya hejuru aho umuntu adashobora kubona kandi harama gana amagana satanu kukadomo nari ngiye mu gatondo gato inyuma aho ikibanza gito cha hindukiye mu imbere nkuku hejuru y'inzira y'impongo akani nari nakuye ishati yanje inkofero yanje kukuboko kubera ko nariko nkuri vyuya hama mpindukirije hariya hanyuma mu gihe nariko ndahindukira numvise ko Imana yari ngaho nakuye inkofero hanyuma ndaraba impande ndabaza nti ari ngaha hantu hanaka ndabiza ari ngaha nari bajije nti ivyo byari biki natambutse kandi gato navuze nti mwamuri ngaha hantu hanaka hanyuma nararavye aho ku nzira rero hari haryamye iyo nkezi yasimbye kukintu hanyuma iragu hisha kandi iciseka mu sukoni uko n'ugusimba umukaratutsi ivyo vyaciye mu mutwe wayo mu gikiriza mu mushishito kandi vyari yapfuye iyo nkezi idasanzwe yasa neza yari yahumishije umunwa wanje hama useka uwo mu sukoni hama ijwi ry'uhora rivuga riti umwansi wawe yapfuye nahagaze ngaho hama ndajugumira nafashe ibirenge vyanje hama nda mubi bisanzwe bikonda byari kubirya bikayimara nari shinzoka iminsi mike inyuma yaho yaryamye kwikaburime mu giringo ikintu cy'isahariyo byose inkukuma hamwe n'ibikona bigurukira ngaho kandi byari kwitora ubwo nyene nari shinzoka itukura rinzoka ya mbere mu zikaze dufisi ryamye impande ya iminsi mike inyuma yaho natanguye gusubira inyuma kuyifata ngo ndagizirike bikona byari byayifashe ibikona bica ngaho kandi yo yari iryamye ngaho kuva mbonye iyo yereka iminsi mbiri mbere ndizera ko yari kuwa gatandatu kandi naringiye hariya kuwa mbere rero niho yari iryamye ngaho yapfuye nayihonyoye n'ibirenge byanjye nasubiye inyuma ndongera ndicara nicaye ndarira kanya gato yinca ndasenga ndaba hari itukuzone ku birometero hafi yanjye narahindukiye nsubira inyuma yari nkingi nga yari ikiri ngaho igihe ninjira aho hantu mwe mu w'Imana yaje kubugira kandi yabandanije agenda ndamanuka umusozi narinjiye mbwira umugore wanjye yavuze mukunzi sinzi ingene bigenda ariko ngiye kubi ekira amuganga Roosevelt yamaze kusuzuma yavuze ati ntibishoboka na gatoko ukira ya nteye urushinge rw'umuti witwa pantater yategerezwa akumara iminota itanu maze ndyama amasaha cumi rero ivyo bintu na aspirin ubwayo iranyica kubwivyo yanteye urushinga ashira uwo mu ringoti mwizo siryanje ntoyo ubwenge acarambira bukeye mu gitondo yavuze ati reverend babajwe no kukubwira ibi ariko ibice byo mushishitwa biragumye byarumye sinigeze ndabibona yakoresheje izina rya gastrit enchandagenda ndaba muri kazinduzi kandi havuga ikintu cumi nawe yavuze ati ntushobora gukira yavuze ati uzokwa mubifise kandi nari kuba umuntu acitse intege iyo ataba iryo yere kwa ry'umwami kandi munsi ukurikira kintu kimwe cavuze kitisubira ku musozi kandi uwo munsi aho kujana inzira imwe narongowe kujiyina nini nari nambagiye mpari magazi hariya nari ndavye ngaho imbere yanje hari ka kanuma kugira indwi gatoya kera kanyitegereza naha naguya amaso yanje navuze nti atankeka niyerekwa atankeka niryo ndihweza ndavuga nti wa kanuma we uvuye hehe yari nziza cyane kandi yera rashoboka yari ntungura ico yari cyose kari hari yakuri muri ubwo bugara ku Imana mushobora byose yuzuye Yesu Kristo mu bafu y'imbere ku y'umukozi kandi jambo ryayo riri nga ryuguru y'imbere yanjirazi yuko mvuze ukuri kandi ntabeshi yo numa yari ngahiri hari yirikwira ndaba nagerageza hari yandi yumvirani atankeka niyerekwa mpindukiza umutwe wanje ndaba inyuma yari ngariya ayo mababa matoya yera uko bishoboka nkashereye gutuguru twa dutoye twumuhondo n'umunwa wayo toya ngumuntu iri hari yindaba yo yari kwiraba neza na neza mu burengero nari yungurutse nkuko ntashaka kugikora ko nagatoya nabandanije ngenda mu kagira ndaba inyuma yari ngiri ngahindaba mwene data nk'umwana wa Abraham sinita ivyo muganga yambwira nzokira uko biri koze umunsi ugira gatatu ndagaruka nagira nduze hejuru kandi bamwe muri mwebwe barazi bya yerekwa ry'umukuru w'umuhindi yuri yifarasi kuri ikirya gihome gitoye yerekeje mu burengero ikintu kinaka cyangwa yeye kugitana kinini yankigiye cisazi itandatu ku murango kivuga kitirambi kibiganza byawe kuri icu senga imana iri mwijuri yaziko ibara kuri narambitse ibiganza byanje kugitana maze ndaba hejuru kwenerekeza mwijuru maze ntangura gusenga numvise ijwi rivuye mwejuru y'ibitandara hari yari vuga rido mbega umutima wawe wawu eshimikije kuki rero nara manutse gutya ibitugu biri gusa igikiriza kiri gusa mdushe nshushe naravye nyuma kandi hari handitse mu gice cera mwibuye inkukuma yere neza na neza ibyo iyerekwa ryavuze ku kuntu ubutumwa bukurikira bwoje nari nezerewe cyane nirutse muhira nafashe icuma cyo gufotora amaze ndagaruka umunsi ukurikira hanyuma afata ifoto yabyo byari bikiri hariya byanditse mu gitandara inkukuma yera inuma inongora inkukuma ibyo byari ibyo byose ndabizi ndababwira imbere yuko bishika ubwo muganga n'umuganga umuganga mwiza ata gukeka nibaza ko ari umuntu mwiza ariko ndandazi ko ngiye kubikora biratangaje biraheze kandi hariho ndi yumvira mu giherini yaririmbirya ndirimbo mu kanya gate akomababa y'inkukwa mbega ijwi ryayo niriye yitanguye n'amababa inuma yakera nkashereye tugiririmba Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ryoshe cyari kimenyetso mwijuru kuma baba yinuma natahuye kweri niyagize ibitero bibiri byayo ngiye kubagirira ibitero bitatu Nowa yage ndagenze mu mazi iminsi myinshi yarongera igihugu mu buryo bwinshi yagize ingorane ariko zitavuye mu ijuru kuko Imana yamuhaye ikimenyetso cyayo akuma baba yinuma akuma baba yinuma yera nkashereje imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi aruryoshe echari kimenyeso kivuye mwijuru kuma baba yinuma Yesu mukiza wacu yaje kwisa umunsi umwe yavukiye mu iraro mu bwato bw'imwiraro mu bwato bw'inka naho yanswe ariko bitavuye mu ijuru kuko Imana yamuhaye ikimenyetso cyayo akuma baba yinuma kuma baba yinuma yera nka sheregi Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe Iyo ikimenyetso kivuye mu ijuru akuma baba yinuma naho no babaye mu buryo bwinshi naririye gukira hose ijoro n'umurango ariko kwizera ntikwibagiwe na data wo mu ijuru yampaye ikimenyetso ciwe akuma baba yinuma akuma baba yinuma yera nka sheregi Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe Iyo ikimenyetso kivuye mu ijuru kuma baba yinuma kuma baba yinuma yera nka sheregi Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe ikimenyetso kivuye mu ijuru akuma baba yinuma mana mukunzi ndagushimiye kuri ibi bintu data wahaye no ikimenyetso wahaye isi ikimenyetso kandi wampaye ikimenyetso kandi umunsi ukurikira mbonye irya nk'uko miguruka ewe mana hariho ubutumwa buje ubu kandi ndasabye mana ko uja kureka inuma irongo ubiturose mwana yandongoyireye kukwizera ntari bwigere ngira mbere yawe ndazi mana ko ndazi ko bigiye kugenda neza cyane kubw'ivyo ndagushimiye data kandi nijo urungi kubutumwa bwawe ubugira kandi mwana akuma baba yinuma ijambo ubiturose data mukunzi wo mwijuru akandi umwe wese aca muri ya rutari rijoro no hariya mubi ekorane mu gihugu cyose sinuma yawe ihambaye ukwizera yomanukira mu mitima yabo mazika ba ukwizera mwami kubwo gukira kwabo mwibuke ku Imana itagira nkunzi yashoboye kurungi kanori wibutumwa yashoboye kurungi kira Yohana umubatizi yashoboye kubundungi kiri shobora kuburungi kira bandi ndasaba kwirya numija kukurungi kira mu mutima wose ubunyene mwami hanze n'umuntu wa ayo mutoya w'izahabu kandi iduze uruhwa kubw'imishisha guyiwe kubw'ibikomere n'imishisha gurakira mana ukore ko buryo ibi icumuro byacu bihanagurika ibigabitanyo bihanagugwe kandi indwara zacu zikire biri mu biganza byawe data mu izina rya Yesu Kristo amen hamwe n'imitwe yanyu yunamitswe akanya gato nibangahe ngaha bo kwifuje kuvuga namba mushobora kandi mushaka kuvuga ibi mwene data Branham nakoze amakosa ubuzima bwanje bwose nashaka gukorera Imana ariko iri joro nditeguye kwishikana usenga Imana kugira ngo irya numije kugurukira mu mutima wanje muri iri joro ndashobora kuyumva ikubita amaba mu gihe yinjira muduze ibiganza byanyu murabishaka ngaha muri rikoraniro riboneka Imana mu nyubako hose Mariya mu makoraniro mu gihugu cyose hariya mwene data hundi na mwene data karema namwe ne data rero nabandi kutusone bari name kabere nake kungengera yo mu burengero muduzi biganza byanyu ahantu hose ndashaka kwiyo numa igurukira mu mitima wanjiri joro nzanira urukundo ruryoshe rw'Imana kuma baba yine imira yera nka sheregi mwampe mu yera yinzanira iri joro mwami kandi usuke mu mutima wanje kwizera nkeneye mu izina rya Yesu Kristo ndasenga mana ngo uharire ibyaha byacu inuma yakomeretse yagarukanye ubutumwe we mana birarangiye turavyizeye duhe gusa kwizera kuko kukwivye turasabye mu izina rya Yesu amen akuma baba yinuma yera nka sheregi Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe cyari kimenyetso kivuye mu ijuru ku mababa y'inuma. Iyo numa yari ipfuye hehe sindabizi, ntiyari kuba yagiye hariya muri burya bugaragwa nka kuriya. Oya oya oya, ntiyari kuba yagiye hariya. None kuki yari he? Data wo mu ijuru arazi yuko yari yera nk'ishati yanje yashitse hariya, ariko ni ku mababa y'inuma yera nka sheregi. Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe. Iyo ikimenyetso kivuye mu ijuru akuma baba y'inuma, akuma baba y'inuma yera nka sheregi. Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe. Yo ikimenyetso kivuye mu ijuru akuma baba y'inuma. Yo mbega mwumva muciye bugufi rwose, muze turamukanye maze turirimbe. Akuma baba y'inuma yera nka sheregi. Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe. Ikimenyetso kivuye mu ijuru akuma baba y'inuma. Muze tuduze ibiganza tuvyerekeze kuri we maze turirimbe. Akuma baba y'inuma yera nka sheregi. Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe. Ikimenyetso kivuye mu ijuru kuma baba y'inuma. Noa yagenda genze mu mazi iminsi myinshi, yarondera igihugu mu buryo bwinshi. Yagize ingorane, ariko zitapfuye mu ijuru. Imana yarungitse ikimenyetso cayo akuma baba y'inuma. Imana yarungitsa ikimenyetso cayo kuma baba y'inuma, kuma baba y'inuma, kuma baba y'inuma yera nka sheregi. Yesu umukiza wacu yaje ku isi umunsi umwe yapfukiye mu iraro mu bwato bw'inka naho yanswe, ariko bitavuye mu ijuru. Imana yaduhaye ikimenyetso cayo kuma baba y'inuma, akuma baba y'inuma yera nka sheregi. Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe. Ikimenyetso kivuye mu ijuru akuma baba y'inuma. Ekuki jewe umutama n'ababa y'ubuzima bwanje bwose, kuko ubu yankijije ndizera yuko nzosubira guca muri iyi nzira. Ntegerezwa kuzana ubutumwa, kandi ndabwira Data iri joro nk'uko Junior yabonye mu ndoto rya joro ku mababa y'inuma ica muri aya madirisha nga mwami umusavyi wawe aritavye ku gikorwa. Amen. Nditeguye ku mababa y'inuma yera nka sheregi. Imana ku mababa y'inuma yera nka sheregi. Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe. Ikimenyetso kivuye mu ijuru ku mababa y'inuma. Reka twizere ubu yuko ariko agenda muri iri koraniro ku mababa yera nka sheregi. Turarindiriye mwami. Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe. ikimenyetso kivuye mu ijuru ku mababa y'inuma. Mwebwe mufise udukarakta go gusengerwa muri uru ruhande ngaha, mwegera imbere ngaha, muhagarare mwegera imbere muri uru ruhande ngaha, mwerekeza aha akuma baba y'inuma yera nka shereke. Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe, ikimenyetso kivuye mu ijuru ku mababa y'inuma. Abafisa makarata yo gusengerwa kuri uyu murongo musohokere ibubanfu. Akuma baba y'inuma yera nka sheregi. Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe, ikimenyetso kivuye mu ijuru ku mababa y'inuma. Mwebwe yo ku mababa y'inuma yera nka sheregi. Imana yarungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe, ikimenyetso kivuye mu ijuru ku mababa y'inuma. Iyo numa yapfuye hehe hariya mu bugaragwa? Novuga ibimana yabonye Aburahama keneye intama nk'ikimenyetso. Yo ni Yehova yire uhora hashobora kwironkera ikimazi ciwe kuvyiyumvira ya mana nyene kubwo guhumekerwa kumwe kubwo abantu bamwe nyene. Yarungitse inuma iracari Imana. Yehova yire ishobora kwironkera ikintu cyose ikeneye. Mu gihe muri ko muraza muri uyu murongo w'amasengesho ubu, ntimwifuza gusaba Imana ngo ibahe icyo mushaka ku mababa y'inuma? Inuma mpemu yera akugira ngo ibahe ukwizera mu mutima wanyu ngo mwizere ko mukira. Nagerageza kubahagurutsa bose, murabona ndabisabye ubu. Mwene data Brown ari mu kibanza ciwe, mwene data Jack mvuze iki? Ni byiza cyane. Ni iki gice ngaha bace muri uru ruhando bwa mbere bahejeje kwitondeka ibice biri inyuma ngaha bace baza inyuma yabo. Aba bazi inyuma y'uru ruhande na mwebwe muhagarare inyuma yaba ngaha mwegere kugira ngo babasengere. Ubu si nkekeranya yuko ibi bitaza kuba umurongo unyaruka. Turaja gufata umwanya muto kugira dushobore gusengera umwumwe uko bishoboka. Ubu nagabanije ubutumwa bwanje gato kandi mwabibonye mwese, murabona kugira ngo dushobore kuronka uyu murongo w'amasengesho. Uyu ni umurongo w'amasengesho w'icibutso mu kwibuka imisa aho mwebwe mwene data Jacmo, mwene data Young Brown igihe abagore banyu bareka mukagenda mugaca muza tukaji California tugatembera Arizona turi kumwe mu bugaragwa tugasengera abagwayi. Murabizi hari abantu bari uyu munsi bari kumfira icyo gihe akandi bari ko kubera ko kandi kigoro. Ivyo vyakoze iki? Ivyo vyazanye ugukira ingwara kuvuye ku Mana mu mashengero yose ari mu gihugu ubu no mu wa presbiteriano n'abandi vyatumye bahora kuko vyasaba ku Imana isiga umuntu yica Goliyati. No kwerekana yuko ivyo vyashoboka abandi baca baronka intege baca barabandanya birashoboka gusubira gukorwa kuko iracagaruka urukundo rwayo akuma baba y'inuma. Bakristo nifuza yuko mwumviriza. Iya abampagaze hano ngerageza kubabwira ibintu by'insigabwenge nabonye bikoreka ho nyene muri iyi myaka itatu iheze nubaye nga iyi saha ku wa gatandatu za mu ijoro ndiko ndababwira. Sindana bivuga cyane kuko ibyo bisa n'ibidashoboka, ariko ndababwira ukuri n'ukuri kutagabaneje tubayeho mu burongozi bwa Yehova. Munyabushoboza ahambaye wa wundi umwe yari kumwe, wa wundi umwe yari kumwe n'abahanuzi bo mu isezerano rya kera n'ishengerano ry'isezerano ari ngaho uyu munsi akura umugeni mu mahanga kubw'izina ryiwe. Muvyizere ntabyo mushaka mubwa nk'abantu umwe namba mwarigeze kubyizera era mu vyizera ubu niwe nifuza ko mubikora. Ntituramenya ibiza kuba irijo, ntituzi ibiza kuba, tuguma turindiriye gusa. Ndabinginze mu izina ry'umwami Yesu ndabasabye ibyo nk'umukozi wiwe. Ndazi yuko muri mu makoraniro musanga ibintu byose bivanze hari. Ariko niba mwinyizera nk'umukozi w'Imana, nimba hari gukekeranya na guke canke icaha no gukekeranya ukutizera, namba birimwo na gato mu mutima wanyu, musaba data abikureho ubu nyene. Murabona mwami rero ni mwaza mu kwizera nyakubu, amaboko yanje ntacazoba maze kiretse n'ibyabakorokako ubwa mbere, hanyuma n'ibyaza biraza kuzana umuco muce mukira. Nivyo muza kumenya yuko mwakize. Murabona muravyize ubu, ngira nsengera umwe wese muri mwebwe, kandi nda igihe muza gukora ibyo muza kurambikana ku ibiganza byanyu nyamwe, gutyo muzosengera uwo mwarambitse ku ibiganza. Hanyuma ncandabacisha mu murongo w'amasengero, rambika ibiganza ku muntu muri kumwe ku murongo. Mana mukunzi, sinzi ukuntu novuga ivyo bintu mwami, nzi gusa kuvuga ico nzi yuko ari ukuri, kandi uri cabona canjira ijoro yuko mvuga ukuri. Ukwizera kwanje mwami n'ugukira kwanje muri kazoza, sinzi aryari, sinzi ingene bizoge, sindabitahura, ariko ndavyizera mwami yuko naronse ikimenyetso cyo hejuru. Iyo numi giri ndwi yahavuye ishika hano isantimetero igira 17 igira ihere kuri cya gikoko vyarangiye. Mana nifuza gukorera ihanga ryawe kubw'ivyo, ndagusavye mana ngusige udusige ku buryo uyu mugoroba ngo abo tuza kurambika ko ibiganza bose bashobore gukira, atari kubera yuko ari twebwe, ariko kubera yuko ari ugukurikiza ibwirizwa ryawe. Wavuze uti ibi bimenyetso bizokurikira abizera mwami, mfashe ukwizera kandi ufashe imitima yabibe ipfu ryiteguriye ukwizera. Ese mwa ese twese kubw'icubahiro icima, buri muntu wese arwaye kandi adendewe muri iyi nyubako canke inyubako mu gihugu cyose yumvira aya mabwirizwa ubuyokira mu izina rya Yesu Kristo ndabisabye. Amen, amen. Gira ukwizera mwese musengere hamwe. Rero yusa umurongo wo kurobanura impemu gutazi gusa ivyizigiro ubwoba, ndazi cyo iki umugore mutoya yavuze yuko atari bwigera ronka amahoro mu buzima cha kintu nyene na ntashobora kuryama uruhagarara kuremerwa mu mutwe. Mana mukunzi, ishingira intahe mwami yuko navuze ukuri, ukuntu ni yumvi ni yumva kubw'uyu mugore mutoya. Ndasavye mana yuko umurungikira ari no joro wa mushwara ara wukwizera kuva mu ijuru, kuzi yuko wewe ugendera ku ijambo ryawe, kandi kugumye ijambo ryose Imana yo mu ijuru ikure abuno bwoba muri uyu mushiki wacu. Kandi ndakubashe mu kukurambika kw'ibiganza no mu gucira kw'iteka mu izina rya Yesu Kristo bimba muvemo. Amen. Uburaba mushikanje uravyizera ubu nimba ushobora gutangura kuva ubu nyene ku musaraba kuva rino joro uhakane kubifise. Urabona bandanye uvuga uti ntabwo ngifise, hanyuma bizokuva ko mushiki wacu Parmel. Ego mushiki wacu Parmel, umugabo wiwe n'umugenzi wanje cyane umukozi w'Imana ava muri Georgia cyangwa Alabama, Georgia. Akandi yariko araza ku rusengero baza n'imodoka iyo nigisha ku rusengero ibirometero birenga 1500 kumviriza igikorane kimwe. Mwene data Parmel imodoka byaramugoye, ariko aratwara canke umuhungu umwe uwe igihe bariko baratokika ikorosi, hanyuma baragira isanganya afata ingaruka zavyo. Dusemana mukunzi kizi umukozi wawe umugore wiwe umwizigi wawe ukuri umukozi mutoye muri Kristo. Ndasavye mana mu gihe ndamurambitse ku ibiganza byanje hamwe na mwene data Jacques Moronga yuko uwo mukiza kandi umuhamagara meza mu izina rya Yesu. Amen. Imani guheza gire mukuguru kwiburyo na uhagaze mukibanza ciwe umuhungu wiwe mutoyi amugaye wewe arababara mu mushishito no mu mugongo dusenge mana mukunzi reki yo numa yera nkasherege yinjira ibyina mu mutima wiwe akakanya yacumitiwe ibyacu bicumuru yajanjaguriwe ibyacu bigabita imishisha guyewe niyidukiza ndasabye ibi bibe uko kuri mwene data n'umwana wiwe mutoya mu izina rya Yesu Kristo amen. Kumene kumutwe hose hamwe no kubabara mugi kuguru bimubuza amahoro iyari kwarakora mana mukunzi emera umuhezagiro wawe ukiri ngwaruje kuru uno musore mugihe twebwe nk'abakozi b'Imana tumurambitse ku ibiganza mu izina rya Yesu Kristo amen. Afise ingwara z'abagore kandi ashaka n'umubatizo wa Mpemu Yera. Mana mukunzi ndagushikanirishe sengesho ryo kwizera kubwo uyu mupfaso ni mutoya emeri y'indwara y'abagore igende reka umubatizo wa Mpemu Yera uze ko mababaye numa mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana iguhezagire mushiki wacu. Ikibyimba mu jisho ryiwe kandi no kubwo umukunzi wiwe mana mukunzi urazi imitima y'abantu ndagusenga data mu izina rya Yesu wishure kino cifuzo gitanzwe na mwene data hamwe no kubaha ijambo ryawe kwacu tumurambitse ku ibiganza mu izina rya Yesu Kristo amen. Mana iguhezagire mwene data. Afise ikibyimba mu rubavu rw'ububamfu kandi n'ijwi ryiwe rimeze nabi. Yesu mukunzi ndasenga ngukize uyu mushike wacu ndamurambise ku ibiganza mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo aronke ugukira amen. Imana iguhezagire mushike wacu. Nibyo mushike wacu ndabona indwara yawe kuvyimba mu ngingo amafyingu ruhanga hamwe n'ijisho ry'ikirenge ryavuye mu kibanza cyari ewe mana mukiza uyu mugore w'agaciro mwami ndasenze mugihenda murambise ku ibiganza mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana iguhezagire mushike wacu iyo niyo nzira bizokorokeramo. Muravyumva sivyo kuri mikoro uri mu buhinga bw'ivyumwa mwashobora kongereza gatoya kugira ngo ikoraniro ryumve igishinga naye cabo canke ivyo bavuga iyo barenganye mu basenge igihe mwumvise ninatangura gusenga musengane nanjye mwami Imana ndasenga kubw'ibishi mushiki wacu yuko wabakiza we Imana dukoze ibikubera ari mu izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo ameheza gikwa mushiki wacu Imana mukunzi wumvise ishinga ntahe wumvise ico umugwanizi yamukoreye turiko tugerageza gufata izina rya Yesu ngo dutsinde umwanzi yaramaze kubera ko yakomeretse inuma yaguye hasi mu nzu y'Imana izanye ubutumwa birarangiye biduhese bo byizera data mu izina rya Yesu. Mwami Imana ndasenga ngukize mushiki wacu esinuma y'Imana yo muberi cyabona rino joro yuko biye ya bimukoreye yuko yakize mu izina rya Yesu amen. Mwami Imana ndambitse ibiganza byanje kuri uyu mwene data ahagaze ngaha afise ukwizera gukwiye kwa mutumye ava kure mwami ese rero yo kwakira ugukira kwiwe hanyuma asubire mu kibanza ciwe yakize mu izina rya Yesu. Mwami Imana ndasenga mwene data ndamurambise ku ibiganza mufashe ese we mwami kugira ukwizera kw'Imana kwinjira ubyina mukuru uyu mwanya nyene hanyuma be nka Aburahamu yisi biriyo nk'ibitabaho kubw'isezerano ry'Imana mu izina rya Yesu amen. Mani bahezagire. Mwami Imana ndambitse ibiganza byanje kuri uyu mushiki wacu nubasha ibyo wavuze ibi bidusubiza inyuma imyaka myinshi mwami kuva igihe twagira umurongo w'amasengesho nk'uyu turabiza ibyabaye turazi kuri ya mana nyine uno munsi hamwe abubongira ukwizera nka kurya uno munsi ndasenga mu izina rya kugukira kwa mushiki wacu amen.
since we run a prayer line like this. But we know what happened then. We know you're the same God today. If people can have the same faith today, I pray in Jesus' name for our sister's healing. Amen.
Mwami Mana ndambitse ibiganza byanjye kuri mwene data ngaha nsaba ugukira kwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Data, nsanye imbere yawe rino joro mushiki wacu kandi ndamurambitse ku ibiganza byanjye kugira ngo nshingire intahe ko mpagaze hano nk'icabona cy'inkomezi cawe, mpagaze hano nk'icabona cy'ukwerekwa kwawe ijambo ryawe, kandi ndi cabona kuri Imana, kandi ndamurambitse ku ibiganza mukumvira ijambo ry'Imana yanjye kandi nsabye gukira kwiwe. Amen. Mwami Mana ndambitse ibiganza kuri mwene data muri ubwo buryo nk'icabona cy'inkomezi zawe ndasaba ugukira kwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Iki yavuze iki ati ugukira indwara? Yavuze ati umugabo ava ahantu hanaka haruguru muri Arkansas yari yarakize muri icyo gitondo umushonyi w'ibirato n'impuzu yari azi iyo nkuru byaravuzwe kuri radio kandi navuze ni nari yumviriye nagize uburyarya navuze ni ntimwemera ko ari ukuri. Yavuze ati ego mugenzi ndavyemera kandi navuze ni murizera ko uyu munsi Imana yokira yokora ibintu nk'ibyo mu gihe navuze nti mugenzi narumvishe ikiganiro cy'idini. Yavuze ati ndi umukristo. Yavuze ati narumvishe ibiganiro numvise umugabo hariya yakize kuri icyo gitondo uwo mushonyi w'ibirato n'impuzu baramwirukanye mu ishengero yari kwaragira induru nyinshi ku ishengero rimwe kurindi hamwe n'inkofero yiwe ku yindi yarayizungagiza yiruka haruguru we no hepfo mu mashengero abantu bose musigaraba koma induru nagize nakize umushonyi w'ibirato n'impuzu. Navuze nti muravyizera? Kandi yahagaze aho gato hari imvura itonyanga. Yavuze ati mugenzi namba mushobora kuntwara aho ari no rero noca mbona dawe rero naciye numva ameze nk'uko. Navuze nti birashoboka ko ari jewe muri ko murarondera. Yavuze ati yafashe hejuru ku ikoti. Yavuze ati ni wewe ukitse indwara. Navuze nti oya mushikanje ndi mwene data Brana. Yavuze ati gira imbabazi niyumviriye fanikospi impunyi ishonye igishaji gowe mu gihe we uhamagara abandi ntunde ingane. Murabona yari yakijije umwe yashobora kumukiza. Nashitse ibiganza ku maso yiwe navuze ntimukunzi Yesu umunsi umwe umusaraba ushaje ugumye wamanukira urahenagurika mwibarabara ibitugo n'amaraso ujojota kuri ivyo urya mubiri mutoyo wahutse wari wikoreye waguye munsi y'umuzingo. Umuntu w'umwirabure yitwa Simoni w'ikurene. Simoni umunyakurene yaregereye maze atora uwo musaraba yamufashije kuwutwara. Uravyibuka data? None umwe mu bana biwe ariko arandabagirana ngaha mu mwijima ndazi neza kuta ahura. Yavuze ati Imana ishimwe ndashobora kubona. Navuze ntushobora kubona. Yavuze ati ego mize. Navuze nti humura arya harura ry'amatara maze araya harura. Yavuze ati ikoti namba yisagute. Yavuze ati nambuko namba ikoti y'urupfuzo y'uruvuzo ry'umuhondo byari ibyo yashobora kubona yo Imana yubaho kwishisha bugufi ni ubwabyo ibyo bizana kandi bizoshitsa intsinzi y'igitangaza mu rukundo rw'Imana. Mana mukunzi igirira imbabazi kandi ukize mushika mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana mukunzi mugiye mfashe ibi biganza cy'intege cy'imi emikanyari wewe munye wenyene ni wewe uzi byaciyemo. Ndasenga Mana mukunzi ngo kwa kuboko nyene mfisiri joro kuje mu kugumbira nka bya biganza by'intege nke bya Simoni wa munsi mwami sinizera umusabyi wawe amahoro. Ese zero musabye wawe amahoro kukubu mbonya gakiza kawe. Ese mushikako ko mushikako mwama gakiza kawe maze akakamukiza mu izina rya Yesu. Amen. Kuri urubanza emwe mushinga nawe mutizera yagiriye Yesu Kristo muribuka urubanza ingene babi bafise abashingwa manza n'ibintu byose n'uwarashigikiye uwundi kandi twari dufise umushingwa manza Satani yaragiye gushikiriza ibirego ingene urubanza rwashikirijwe kandi yaravutse umwe mushinga ntaye muke keranyi yarahagurutse avuga ati numvise umuvuga butumwa avuga ati musiga abarwaye amavuta bibiri ivuga uko manasizwa amavuta sinakize. Ubundi yavuze ati murambika ibiganza ku bagwaye bazokira. Yariko aragerageza gushikiriza ibirego ariko igihe cyabona caza aho byari Imana yabaririye yagize ati umaze. Yavuze ati maze ameza atandatu barandambise ku ibiganza kandi ijambo ryawe rivuga riti murambika ibiganza ku bagwaye bazokira kandi narambise ibiganza biganza umwe mu bakozi byawe basizwa amavuta kandi sindakira kubyivyo rumubeshi kuko ijambo ryawe ridasigura ibyo rivuga rero igihe cha icabona caza ukuri kwa ruko yuko ijambo ryiwe n'ukuri ntiyigeze avuga ryari yo bikoze ibi bimenyetso bizokurikira bizera nibarambika ibiganza kubagwaye bazokira murabona ivyo nivyo yavuze bazokira kubyivyo namba ari gitangaza gica gikore kubunyene nkuko canke namba rukubaha imana ntavyo biramuraba kugiticiwe murabona ariko namba umuntu kugiticiwe avyizeye ntibindabi gihe bifata yabwiye Aburahamu ati ugiye kuzoronka umwana vyawe na Sara umwana ntiyigeze aza mu myaka 25 yabwiye Nowa yuko imvura izogwa Nowa yari afise umwuzure ubwato bwubatswe ku bw'umwuzure imyaka myinshi mbere yuko umwuzure uza ariko yarazi yuko imvura yari kuzogwa Bibiliya ivuga iti ishengesho ry'ukwizera rizokiza abagwaye kandi Imana izobazura ryari ntavyo yavuze Imana iragororotse nivyo kuri gusa soma iryo jambo ryayo ico rivuga ivyo nivyo yakoze rino joro nambitse ibiganza kubarwaye rero ndizera ko umwe wese muri abo aza gukira ndizera umwe wese muri bo muravyizera namwe rero nimwizere ku bwabo bantu bababajwe hariho umugore mutoye ngabisa nkuko noba nzina musenge ijoro riheze barya mu murongo w'amasengesho yitwa gute Campbells namba urya mugore yabo yobaho yabayeho neza bisanzwe atigeze ababazwa yoba vyukuri ari umugore mwiza kandi yicaye ngaho baryohewe n'ivy'igikundira impemu nziza iri murumuru uyu mukobwa kandi yicaye harya anyiganyiga nk'uko yo mbega ingene bibabaje umutima wanje mbega no byifuza no bigira gute hariho akana gato umukobwa yicaye ngaho agafashe ururimi rwako ruri hanze umubiri wako mutoye urababajwe vyocuriki yabari ka Joseph kanje vyocuriki iyaba yari umwuzukuru wanje Paul vyocuriki iyaba yari Rebecca yicaye harya nyuma canke Sara vyocuriki iyaba yari Mim Simpson harya yari umugore wanje Meda uyu mugore yicaye ngaha yari Billy Paul uyu mugore ashaje yicaye aha ni yaba yari mawe mwibuke n'umwana w'umuntu n'umushike w'umuntu n'umukobwa w'umuntu ahamwe n'umuhungu w'umuntu murabona ndi musaza wabo n'umucunguzi wacu uwivyo nshoboye gukora vyose ukwizera fisenda gutanga mu kibanza cabico nico nzi rero uhoraho arashobora kunyegeza iyerekwa ashobora kumbwira ikitagenda neza kuri umwe murabo nshobora ku bibereke ivyo murabona murabizi ivyo ariko ivyo ntibi bakiza ivyo ntibi bakiza oya bitegerezwa kuba ari ikintu kiri muri bo murabona kandi ndizera nkuko nari gushobora kuduga harya haruguru nkafata umwumwe muri mwebwe nkabatiza mu izina ry'umwami Yesu Kristo ivyo ntibizokuraho ivyaha byanyu oya 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 sinizera ko batizo amazi mu izina rya Yesu Kristo kukuzu kubwa kabiri sinizera kwa maraso ari ya avuka ubugira kabiri murabona atari amazi ariko murabona noshobora kubatiza nkasubira kubatiza ariko no muja hasi murabanyavyaha bumye mukavayo muri abanyavyaha bajovye murabona gushikaho mwihanye byo kuri hane hanyuma mubone kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo murabona aho niho muta ntandukaniye igikorwa c'ubumwe atari umubatizo ngo muvuke ubugira akabiri oya nizera ko ari amaraso yeza sam amazi murabona ihane namba mubana kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo unge ubu ngiye gusenga kandi aba bantu ko ba nabafitiye akamaro niko bakamfitiye nkumbure barushirije muri uko kuntu dufise icyo duhuriye ubu ni muze twese dufatanirize hamwe n'ibiganza byanyu mu kwizera n'ikizaganza cyane mu kwizera bimanukana ibiganza by'umwami Yesu kugira ngo abirambike kuri aba bamugaye bagowe muraja gusenga hamwe nanje abo bafise udutambara twabagwaye n'abababajwe mwoshobora kututsa ibiganza inyuma y'igikorane ubu mufashe gusengera aba mwobikora mana turagushimiye mwami kuvyo wakoze iri joro tubaye turagushimira kugukiza umuntu wese yaciye mu murongo mukiza mana ndasengeye kurutu dutambara nkumbure kuri bamwe batashoboye no kuza mu gikorane none abakunzi babo bazanye udutambara Muri Bibiliya etwigishwa ko batwara udutambara no duhuza twakoze ku mubiri wa Pawulo. Rera abo bantu icyo gihe babayeho babona mu nyonga hawe, barakubonye ku ibarabara, barakubonye mu gikorane cyabo, kandi barabonye mwemu wa umwe kuri Pawulo, kandi bamenye ko atari urya muntu, yari mwemu wawe yaganze ubuzima bwiwe. Kuko tubona Pawulo yakora ibintu bimwe nk'ibyo wakora. Kandi ubu mwami, abantu b'iki gihe barabona Imana imwe iba mu ishengero ryayo hamwe n'ihanga ryayo, kandi bazanye utu dutambara kugira ngo bashobore kudukura ngaha badushira abakunzi babo. Ubikore Mana ku buryo umwe wese muri bo akira mu buryo bwawe bwite. Ntidusabe ikintu kinaka gikorwa mu buryo bunaka canke mu bwoko bunaka ubwo ari bwo bwose. Dusaba gusa tuti mu buryo bwawe bwite Data ubakize, kubwo kwizera kw'Imana senzi ishengejo ryo kwizera ku mwizina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Naronse umwanya utangaje wo gufatanya hamwe mu kwizera kwanyu kuba kwanyu muri Yesu Kristo. Kino kiraza kuba igikorana ico nzo kwibuka kubera ivyakoretse urukundo ufatanya ugufatanya. Rero gushikaho tuzobonanira Imana yo mwijuri bayobore. Wa wunda tumazirya nyenyeri zisayanga na mwijoro akumurika inzira mu gihe hari umwijima, amurikira inzira zanyu n'inyenyeri y'i Betelehemu abayobora gushika ubuzima bwishikanye cyane mu ijambo ryiwe. Niryo sengesho ryanje. Akugezaho tuzobonanira, akugezaho tuzobonanira, kugezaho tuzobonanira ku birenge bya Yesu. Kugezaho tuzobonanira, kugezaho tuzobonanira. Imana ibane namwe kugezaho tuzobonanira. Rero duhaguruke. Ukwizera kwanje guhanza amaso ye. Jewe rero ibyo nzo bihindura. Nizera yuko ibyo ari byiza mu ramba barira. Ukwizera kwanje kuguhanza amaso. Wewe mwagaze w'intama w'i Karuvariyo. Mukiza wo mwijuru, rero nyumviriza igihe nsenga. Ishiburira ibyaha byanje kure. Yo nkura muri iki gihe. Kugira ngo mbu wawe. Rero turamukanye mu gihe baririmba. Mu gihe ndengendera mu nzitane yijimye y'ubuzima. Kandi agahindi ruhande yanje kagwiriye. Ubu murongozi wanje. Umwijima uhinduke mu munsi. Uhanagura amosozi yanje y'agahinda. Ntundeke ngo nzimire. Mvi iruhande yawe. Ubu mwiyumva neza gusumba, sivyo? Ku mababa y'inuma yera nka sheregi. Imana irungi ku rukundo rutagira gatosi ruryoshe. ikimenyetso kivuye mu ijuru. Akuma baba yinuma. Ubukuma baba yinuma yera nka sheregi. Imana irungitse urukundo rutagira gatosi ruryoshe. Ikimenyetso kivuye mu ijuru kuma baba yinuma. Ubu ni bwo butumwa bwacu bwo kurangiza iki gikorane cacu. Kuma baba yinuma yera nka sheregi. Imana irungitse urukundo rutagira gatosi ruryoshe. Ikimenyetso kivuye mu ijuru kuma baba yinuma. Twunamika imitwe yacu nkuko amakuru dumaririmba indirimba adatobora agiye kumuhira. Ndizera kwizo mwo kumva kuririmba adasohora amajwi nkayo makuru dumu guhinda kwiyo moteri. Kuma baba yinuma yera nka shereki. Imana irungitse urukundo rwayo rutagira gatosi ruryoshe. Ikimenyetso kivuye mu ijuru akuma baba yinuma. Inuma Imana irungitse urukundo rwayo rutagira agatosi ruryoshe. Ikimenyetso kiva mu ijuru kuma baba yinuma. Hamwe n'imitwe yanyu yunamitse ndabasubije mwene data Norana.